Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ku munsi mukuru w'inzamba bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icumi n'icyenda ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kane mu gitondo i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu mwami igihe kimwe abigishwa bawe bakundwa bavuze bati twigishe gusenga kuko igihe turabutswa imana yo mu ijuru ihambaye dutahura ukuntu tudakwiriye rero twigishe gusenga mwami mu mitima yacu ku bintu byoba ingirakamaro ku bwami bwawe n'abasabyi bawe urazi icyo umwe wese akenye ngaha kandi ngaha kuri ya rutare iki gitondo hari udutambara n'impuzu n'ibintu bitoya bivuye mu bantu bakeneye imfashanyo mu buryo bw'umubiri bw'umuryango n'icyaho buri cyo cyose ari kuri imana kandi imana yonyine imana yonyine y'ukuri ibaho rero turagusabye mu izina rya Yesu umwana wawe ukunda kuja gukiza umwe wese muri aba kandi hashobora kuba hariho bamwe ngaha batagira udutambara ngaha cyangwa ikintu kandi bakeneye ugukira indwara. Birashoboka ko hoba hari abantu mu bihugu bitandukanye ku isi yose bazoshikirwa n'iyi bande no mu ngo zabo cyangwa mu mashengero yabo. Twosaba mwami ko mu gihe cy'igikorane kuko cyangwa mw'iyi bande iri kwiravuzwa cyangwa aho tuzoba turi hose cyangwa uko tuzoba tumeze kose, Imana ihambaye yo mu ijuru yubahiriza iki kiri mu mitima yacu iki gitondo, maze ikiza bakeneye ibaha ibyo bakenye. Uduhezagire rero mu gikorane kigiye kuza, uvugire muri twebwe nk'uko bitigeze biba na rimwe mbere. Kubwo ubwami bw'Imana turarindira inyishu yawe mu izina rya Yesu, amena. Urashobora kumfasha nibi? Ni byiza kuba ngaha mu ishengero ubugira kandi iki gitondo, kandi nariko ndavugana gusa n'abagenzi bamwe baje nyene bavuye Ohio. Umukobwa mutoya yari yazanywe ngaha haraheza amezi make yarasesejwe na kanseri y'amaraso abantu bari bakenye cyane ababyeyi, kandi nta mwanya mfise ku kino gitondo cyo gusoma igishinga ntaye kija mu idosiye, ariko hari ifoto y'uwo mukobwa mutoya inyuma y'iminsi itatu. Nibaza ko ari yaramaze gusengerwa abaganga bamuha iminsi itatu gusa yo kubaho, kandi nyuma y'iminsi itatu ntibashobora no kubona aho yaciye. Kandi rero ari ku ishuri aranezerewe cyane, ndazi neza ku ishengero ryibuka igihe twari tumufise nga muri iyi nyubako. Kandi byongeye umwana mutoya yari yavutse amarira ye, amara yiwe yasokorotse uko byari bimeze kose abaganga hamwe n'uko ukuntu amara yarateye ntibashobora gusubira kuyasubizamwo. Bari bafise ubwoba bwo gukora kuri ako kantu kari akaye yakakivuka, kandi uwo muntu muto yafise hafi umwaka, ndibaza n'ikintu nk'ico namara meze neza ikintu cyose kimeze neza uko bishoboka. N'ubuntu bw'Imana gusa ukuntu ari mwiza kuri twebwe. Ubu uno munsi narisha nashatse gutangaza ko igikorane twari twateguye, nari nateguye kuja muri yindwiza muri Afrika hamwe na mwene data Joseph Boze hariya muri Kenya na Tanganyika. Ntidushobora kugira icyo gikorane, twarose telegram ya mwene data Boze ivuga ko mwiyingi heza batatu mu misionari bacu barishwe baranagandagurwa, kandi bafise imigumuko hariye y'ubukanda bakoministe bahinko abanyagihugu binyegeje bavuga ko bafise ubwato bwo kuroba ahantu hose ubushinwa bw'abakoministe n'uburusiya, kandi bahinko abanyagihugu kandi ntibazi gukora ukuntu atari kuzikoresha ikintu cyose babonye. None rerere leta ari yiyumviriye ko atabwitonzi bwoba burimwo kugira icyo gikorane muri uyu mwanya, kandi uko ndabitahura nanje mwene data Boze ntashobora no kugurura ishuri ryiwe muri ako karere aho nari nagiye muri uyu mwanya, ariko ntivyahagaritswe babishize ikindi gihe gusa gushikaho bashobora kuzana umutekano. Nezerewe cyane muri iki gitondo no kubona hagati yacu bugira kandi bamaze imyaka myinshi badahari, mwene data Jackson, mwene data Sidney na mushiki wacu Jackson bo muri Afrika y'Epfo bavuze. Kandi aba bantu bari bene data na mushiki wacu b'ukuri, kandi dufatanije ibikorwa mu bikorane muri Afrika y'Epfo mu rugendo rwa nyuma hariya. Ivyo twizigiye yuko umunsi umwe kubwo ubuntu bw'Imana tuzosubira kuba hamwe nabo bugira kandi kuko birakenewe. Kandi maze imyaka 9 ngerageza gusubira yariko kubera madini n'ibindi ntibareka ngo nsubireyo. Kubw'ibyo nabandikiye tubuheruka maze mvuga nti murekerera amaraso y'ubwo bugingo bwazimiyagwe muri mwe kuri mwebwe ntabari kuri jewe, kuko nizera yuko Imana yashatse gukoresha ibango ryanje hariya kubw'abariya abantu mu gihe kinaka, kandi kubwo ukudahuza kwabo gushingiye ku madini ntibazoreka ngo nsubire, ariko ni byiza umwami azovyitwaririka. Rero ivyo nifuza kuvuga muri iki gitondo nuko umwami abigombye, mwene data Neville yansavye ngo ngiri ibikoranira ijoro kandi ku rusengero. kubwiryo tutumuratumiwe hariya kandi rero kuyinga z'umwami bigombye ntegerezwa kuba ndi ngaha naho rero nkumbure ku minsi yiyinga ibiri cyangwa itatu giye kuza kubera ikitabaye kubwugusiba ko iki gikorane cyari ko kirategurwa rero byongeye twashaka kuvuga yuko navuze yuko nkumbure two kwigishije ku nzamba ndwi muri iki gihe twibajije gusa ingene twari tugiye kubikora muri uku kudakwira kw'inyubako n'ukuntu ibyuma bitanga akayaga bitameze neza atakayaga kari mu mazu akandi twagerageje gukotira ishure ngaha ryo rifise ibyuma bitanga akayaga ryicaramwo hafi yo ntavyo nzi n'ahantu hose ibibanza byo kwicaramwo heza ishuri ryiza cyane ariko ntitwashoboye kuronka na kimwe kandi byobaye bo duhaye iyinga riza ari kuyinga riza murabona hari imigwi y'abantu yaje iva mu bice bitandukanye by'isi iva Jamaica n'iyiva mu mazinga n'iva mu bumanuko mbere no muri Amerika yobu mu bumanuko na Canada Mexique no mu bihugu byose kandi turungitse amatangazo kuwa mbere rero ntiyoba arabashikira gushitsa nko kuwa gatatu canke kuwa kane kandi rero botegerejwe gusaba karuhuko n'ibindi bikaba vyotumye ibintu bidashoboka amayinga akurikira kubandanya gushika igihe cy'amashuri nimwotegerejwe kuhafata ijoro rimwe hanyuma mukahareka nkumbura ijoro rimwe cyangwa abiri hanyuma mugasubira hanyuma ntitwari gushobora gukora ibyo ntitwoshoboye kuza nibajije igituma mu gihe nari nasenze bivuye ku mutima norerenerere igihe kiregereje cy'uko dusubira muri Arizona ubugira kandi kugira ngo abana baje ku ishuri kandi rero tunariko ndavugana n'umugore wanje kandi rero ejo nagiye mu nzu maze mvuga nti mwami noshobora kudakoresha amajambo menshi ari kumva ndagusabye mani icyo nshaka kuvuga mu mutima wanje niyihe ngorane ituma ibintu byose bibizi kwigisha izi nzamba hanyuma rero iraza amaze irabihishura none ubu iki gitondo nshaka kubabwira impamvu ubu rero ubu nimuze twebwe abafise bibiliya kandi twifuza kuzingurura bibiliya zacu turaja kuzingurura ubwa mbere mu Barewi igice cya 23 cy'Abarewi umwami abigombye iri joro ndaja kwigisha kuri iki kigwa kuva mu ikambi kandi buraja kuba bugufi ya kubwivyo muraje gushobora kuronka umwanya wo gusubira iwanyu kubwa kazi turanezerewe no kubona abashitsi binji abantu bava hanze y'igisagara n'abantu bangahe bava hanze y'igisagara bari ngaha turabe ibice 95% kwijana ego ibice 98% kwijana vyikoraniro rero murabona ko atari Jeffersonville n'abantu baza bavuye baza i Jeffersonville batuma turi ngaha kubw'ubuntu bw'umwami hanyuma ubu nshaka gusoma ahantu hatatu muri iki gitondo hamwe muri ni mubarewe igice cya 23 kandi ikindi ni muri Yesaya 18 na Yesaya 27 kuri mwebwe muriko muravyandika kandi ubu mu kibanza cyo kuvuga ubutumwa umwami abishatse ndaza gukora ibyiri joro ariko nshaka kwigisha muri iki gitondo ku munsi mukuru w'inzamba ariko uku kwezi n'umunsi mukuru w'inzamba indwi ziriko ziratangurira kandi uko n'ukwezi kurugira indwi koshoboye kuba itariki 15 mukakaro ryari itanguriro ry'umunsi mukuru w'inzamba mu vyagezwe vy'abarewi ubu kandi namba mufise impapuro n'ibindi mukaba mwifuza kwandika ivyanditswe hamwe n'ibisomwa n'ibindi mu gihe tubandanya hariho ikintu muri iri koraniro harashushe kandi tuza twarabimenyereye muri iyi myaka ariko umuntu ashobora kwiyumvira ko igihe twinjiye muri iyi nyubako ko umwanya hagarara kuri twebwe nkumbure kandi ko turi mu mwanya muto w'ibihe bidashira ravye ingene ngumye abantu umwanya muremure sinshaka kuvuga ko byobuka ariko ndizeye ko turiko turabaha igihe cegereje rwose kuza kwa Yesu ko ntegerezwa buri munota visa abantu bari ahamwe kandi nariko niyumvira ariko nariko ndatwara imodoka mu mwanya uheze nari mvuye gusenga gato gusa imbere yo kuja kuri ya rutare nk'uko umurongozi w'idini uwo ari we wese w'inkomoko ataka kandi wimvuga kurabigira nariko ndiyumvira ni murabizi dufise ibihe byiza cyane igihe dukoraniye hano hamwe ariko kandi abantu bakoraniye bava mu mareta menshi bicaye neza hano ubu bava kure ku birometero amajana n'amajana kandi dukoraniye hamwe hirya no hino y'ijambo ariko hazoza igihe vubaho ibi zoba egusi cibutso cizu ko nukuri ibi bihe bizodu Ibi bihe bizodukurwako kubw'ibyo dutegerezwa gukora byose ibyo tuzi ingene bikorwa gukora ibi buri munota turaharuye kandi mwiyumvira ubu igihe turiko turababazwa n'ubushuhe bw'igitondo kandi murazi umubiri wose w'umuntu ni isoko y'ubushuhe bwawo kandi bituma ibintu bigba agora kandi ariko nshaka ko mwakira ijambo ubu gusa imbere y'uko dudusoma reka dusenge mwami hafi y'umuntu wese ari ngaha ashobora gukoresha ibibanza byiwe ashobora guhinduka izi impapuro z'iyi bibiliya ariko hariho umwe hagati muri twebwe muri iki gitondo ashobora kuyugurura ni mwe muyera ahambaye ari hagati ya muri twebwe twugurura ijambo mwami mu gihe dusoma nk'uko wabigiriye abigishwa bariko bagenda mu nzira baja emazi hanyuma utangure kubasigurira ibyanditswe kandi se twova nk'abo basubiye i Yerusalemu bavuye bose bavuga bati mbega imitima yacu ko yari kwiragurugumbaho yari kwavugana natwe mu nzira kuko tubisavye mu izina rya Yesu amen reka duharuguruke mu kubaha ijambo ubu icigwa cyanje muri iki gitondo ni umunsi mukuru w'inzamba nshaka gusoma ubu kuva ku murongo wa 23 igice cya 23 cy'abalewi uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti mu kwezi kw'indwi umunsi wako wa mbere uzubabera umunsi wo kuruhuka bihebuje ubu wo kubibutsa ube uwo kubibutsa mu butangaze mu kuvuza inzamba ube uwo gukorana kwera ubu mu gitabo cya Yesaya uhereye ku murongo wa mbere w'igice cya 18 bibira bihuriza hamwe ewe wa gihugu cy'amababahinda kiri hakurya y'inzuzi za Etiyopiya gituma intumwa zica ku mu kiyaga zigenda ku mazi ku bitebo by'inkorogoto kiti nimugende mwa ntumwa z'impaya maguru muje mu ihanga ry'abantu barebare b'imibiri iyagayaga ubwoko bwamye butera ubwoba uhereye ubwa mbere na mbere ugashitsa n'u ihanga rikomeye risiribanga byose ryo mu gihugu kigabanije mw'insuzi yemwe ababa mu isi mwese yemwe abagandagaje mu isi ni mwabo n'ibendera imanitswe ku misozi miremire muze mwiyubare kandi nzamba niyavuga muze mwumvirize muri Yesaya 2:12-13 kuri uwo munsi Uhoraho azosekura akura impeke ziwuhereye kuri rwa ruzi Efurati ugashitsa kuri wa mugezi wa Egiputa maze muzomanobagurwa umwe mwebwe Abisirayeli maze kuri uwo munsi inzamba nini yizovuzwa kandi hazoba bariko barahona mu gihugu cya Ashuri n'abirukanywe mu gihugu cya Egiputa bazosengera Uhoraho ku musozi wera i Yerusalemu reka dusenge mwami heza gira aya majambo kubw'imitima yacu reka ibyiyumviro byacu no kwiyumvira ku mana kwacu bibe nk'uko ubugombe bwawe buri mu izina rya Yesu amen murashobora kwicara hari ibintu byinshi umwungere yashaka kubwira ikoraniro ry'iwakunda ry'abantu batandukanye bava ahantu hatandukanye bidashobora kwemerwa kubera kubura umwanya Rero mu gihe twegereje ikicigwa dushaka mwisazure kandi benshi muri mwebwe barahagaze kandi gihe na jinyubakwa yari yuzuye no hanze y'imiryango n'imbere no hirya no hino y'inyubakwa no ku mpome zose hama rero nimba mushaka guhindura ibibanza hagati ya biza kuba ari byiza rero umunsi mukuru w'inzamba rero iri ryari ikoraniro rihambaye ry'Abisirayeli aho bakoranira hamwe umunsi mukuru w'inzamba rero mukanya nashaka kuvuga ku cigwa cy'inzamba ndwi mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana hama ubu tugira dusubire mwibi mukanya gatoyi gusa gutanga impamvu yayo nyayituma ntavuga iki gihe kuko mwemu yera ntiyo ndetse mvuge kuri ibi bintu muri iki gihe ndazi yuko ivyo vyo kumvikana nk'ivy'abana nkumure ku bantu bafise ubumenyi no gutahura guhanitsa ariko ku mukristo biratandukanye dushaka gukurikira uburongozi bwa mwemu yera ico gusa ubu natanguye kubona rero mu kwigisha ibihendwe by'ishengero navyo ni akaro rero canke byavuga mbere y'igihe by'Imana yari igiye gukorera amashengero yose no mu mashengero no kubishyira mu mwanya wabyo ibihece bitatu vya mbere by'igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana bihishura ibyanditse byose ku ishengero rero kuva ku gice cya gatatu gushitsa ku cumi n'icyenda cy'ibyashyiriwe Yohana ishengero ntirisubira kuboneka ishengero rituga ku gice cya kane cy'ibyashyiriwe Yohana akandi rigaruka ku gice cya cumi n'icyenda cy'ibyashyiriwe Yohana umugeni n'umukwe bari hamwe baje ku isi kandi rero kuva ku gice cya cumi n'icyenda kushika ku mpera y'igice cy'ibiri na kabiri havugwa gusinganje y'imyaka igihumbi n'ibizoba mu myaka yikurikira mu gihe cyo kuva ku gice cya kane gushika ku cumi n'icyenda Imana ikorana na Isirayeli rero igihe twarangiza igitabo cyo guhishura ku ishengero iby'Imana yakoze kuri aho ryo mashengero ndwi yari mu ntango yayo canke igitutu cayo mu gice ca Aziya rero mwemu yera yahishuye kandi yatwugururiye amabanga yose yarimwo hariya y'ukuntu yazanye ishengero ryayo ricishije muri kahize namba mudafise ibendwi by'ishengero kuri bande byo babyiza mu vyumvirije kandi bavuga vuga bizoboneka mu buryo bw'igitabo rero nari narakeneye hariya kandi niyumvira neza kunyuma twari twigisha udushashara ntazi udushashara ibyo ari byo nari mfise iciyumviro canje bwite nk'uko umuvugabutumwa wese agifise cy'ivyo nasomye nkumbura iby'abandi bantu babivuze ko no kwizera byinshi nshoboye no cyo kimwe nabo ku bintu bari baranditse incamake yabo nari narasomye igitabo cy'umushinga nta Smith William Smith umwigisha w'umudivantiste kandi narasomye ivyumviro vyiyo vyiye kuri ivyo kandi narasomye ivy'umushinga nta Larkin narasomye yo byinshi cyane bitandukanye ku byo bavuga kuri ibi ariko ku mpamvu y'icankiriya niyumvira ko nari mfise umengo nari mfise uko nabibona ubwanje byategerezwa kuba bitandukanye ahantu hamwe ariko mu kugerageza igihe kimwe nari navuze gusa ku byigwa bitatu icya mbere cyangwa ibyigwa bine by'abagendera ku ifarasi bane nabyigishije amajorane rimwe ku ifarasi imwe hanyuma ku yindi ariko rero imbere gatoya y'uko bishikana hawe iyerekwa riri kuri bande nk'uko mubizi mwese bagenzi ni iki gihe yuko notergerejwe kuja Tucson Arizona kandi hari inyuma y'ubugaragwa hejuru ku musozi aho nari hamwe na bene data bamwe kandi nababwiye ukuntu ko kwasa na guhambaye kogenze kandi na abamarayika ndwi baramanutse jewe niyumvira ubwanje ryari iherezo ry'ubuzima bwanje nabwiye umugore wanje ngo aje gusanga biri n'ibyo gukorera abana n'ibindi gushitsaho tuzosubira kubonanira hakurya y'uruzi nuko umunsi umwe mu manga ya Sabino mu gihe Imana ya mama agaye kare mu gatondo hariya nari hariya ntaritsi ibiganza hejuru nsenga nuko inkotiza mu biganza byanje murabize nahagaze ngaho ndayiraba isanzwe nyene nkuko ikiganza canje kimetse ubu ntazi ico byasigura kandi vya nsigiye ijwi rivuga riti ni inkota y'umwami nuko rero munyuma igihe umumarayika w'uhoraho yabihishura ryari jambo mu kiganza buno nyene nyuma yaha bamareka b'umwami baragaragaye maze bavuga kubijanye n'inzambarwe kandi udushashara ndwi yuko nategerezwa kugaruka ngai Jeffersonville nkigisha udushashara ndwi kandi aho namba narigeze mvuga ikintu na kimwe gihumetswe byari muri ivyaho niho umumarayika w'umwami yahuye natwe maze bibiri yihinduka bibiri yanshasha ho yarugurutse maze ihishura ibintu byose abahindura ibintu n'ibindi bari basize kwa ruguhishura kose kwa Yesu Kristo gushasha rwose kuri twebwe ariko guhuye neza na neza n'ivyanditswe uyo rya iryo ryari jambo ryamyeho nari nahumekewe rwose kandi narongowe maze igihe nashika kuri iki gice ngaco kwigisha ku nzambandwi nari niyumviriye rero sinja kugerageza kwiyumvira ikintu na kimwe ndaja kurindira gusa gushitsa kirya gihe maze ndamureka mpishurire maze rero eci gihe nari nagiye mu cumba kandi nibaza igituma canke mumbabarire hari hirya yeje igihe ninjira mu cumba kugira ngo ngerageze gutahura niyo mpemu yera yugurura ibi kugira ngo anyereke igituma takimaze ibifise no kwishengera iki gihe kuko ataho bihuriye n'ishengero na gato rero amabanga yanyegejwe ya Kristo yahishuwe mu buryo buramvuye mu dushasharandwe byahishuye ubwa mbere ibihendwe by'ishengero byugurura ibihe maze bishira mu mwanya wavyo bujanye na kahise ka bibiri yamaze bihishira mu mwanya wavyo ingene byari bimeze kandi twabonye ubwacu mu gihe cy'ishengero rya nyuma arico gihe cy'ishengero cirawo dicyari cyo cari cyo none kae kurusha mu bihe by'ishengero byose mbere no kuva ku cha mbere muri cyo mu cabi Efeso cari gihe cy'ishengero gihambaye kandi rero ingene nkaha mwemu yera yampayere kwa kandi mbona ivyoshitse na cafye kubitabu kukibaho haraciye imyaka ibiri ngibi ngabo kugicapo ingene umuco wagiye uzimangana ku isi ari byo byobaye neza na neza nk'ukuntu uwo muco waje ku isi nk'ubutumwa bwiza n'ingene wose rutsukongera ukazimangana ntabizi ico gihe ico vyasigura n'ingene byobaye ariko ukwiyunga kw'amadini guhambaye akwagize igikorane na Roma kandi Roma ariyo nyina wa madini yose papu bwa mbere muri kahise yavuye i Vatican Jerusalemu n'ahantu henshi rero Yerusalemu ni cicaro cya kera cy'amadini yacu yose ni Yerusalemu kandi muri ico cicaro cya kera papa w'i Roma ariwe yabaye umwambi wa mbere ahambaye wishengera ibihe byose aragenda kugira ngo aje hariya kugendera Roma canke Roma je Palestina Yerusalemu
leaves to come over to visit Rome, or from Rome to Palestine, Jerusalem.
And as we see, kandi nkuko tubibona mu gihe ntize ubwanje ntazi amajambo n'ingene ndayavuga namye nigisha mu bigereranyo mu byitegererezo by'ibiremwa ibiremwa bizokurikira ibiremwa
Nature is of God.
Ibiremwa ni by'Imana. Igihe ufashe inka ziri hariya mu murima zose zihurira hamwe mu mfuruka y'umurima. Akura kagozi kawe ko kuroba mu mazi ifi ntizi zokarya ntizizokwigera zifatwa murabona inka ziraruhuka kiretse bishitse mukagwa neza himwe iryama ariko iyo inka zigiye kurisha itegereze mu gihe nyene inka zirisha inyoni nazo zizoja mu biti zizohagarika kurisha murabona ni kamere k'ibiremwa ibintu byose birajana mwitegereze inzuki ico gihe zose zidumiye hejuru y'ubuki bwazo esuku bwegeranya ibiremwa byose bikorera hamwe kandi rero nkuko tubona igiti gito takazi babivuba cyane rero mu mezi make yakurikira ibabiri zova ku giti kandi ubuzima amaze y'igiti amazi y'igiti azomanuka mu mizi babiri y'igiti rirahanyuka amaze rikagwa hasi hanyuma rikabora kandi kalisiyumu na potasiyumu biva mu ibiba mu ibabiri y'igiti rigiye kuborera mu isi none aho bayiki ubuzima bwaramanutse hariya kera kandi buzokwega ibyo byose muri bwo kandi buzosubira bugaruka ibabi kugira kandi n'urupfu uguhambwa n'ukuzuka ibyaremwe byose kandi ukwezi n'umugore w'izuba n'umuco muto hanyuma rero kandi ko iyo izuba rirenze izuba ridahari ukwezi kwerekana umuco ku isi akaba ari ikigereranyo cy'ishengero kandi igihe papa zoviraho umwansi wa kera w'ishengero maze akazi Yerusalemu akaba ari cyo cicaro cy'ishengero ari cyo Yerusalemu nsha na Yerusalemu ya kera turabibona imbere yo kubikora habaye kwijima rwose ku kwezi kandi mu binyamakuru hirya no hino mu gihugu nk'uko tubivise mu kibaho byerekanye ukuntu uko kwezi kwahindutse kuva mu muco kuja mu mwijima kandi gitangaje n'uko uko kwezi kwacapfye neza na neza mu kirere birya nyene mwe muyera yantegetse gucapa ngaha heze imyaka ibiri kandi byerekana bitwikira igihe haboneka amafoto atandatu nashize ku ya yindwi hariya kubera yuko igihe cy'ishengero ry'indwi gitutu gusa n'umuco ukugenda kwa aho niho Yesu adodora ku rugo ariko byinjira mu mwijima kandi mbega ikigereranyo mbega ubutumwa buva ku Mana ubwayo kwibya rukuri yabanje kubishingira intahe mu ijambo ryayo hanyuma biciye muri kuri mwe mu kuri ya rutari hanyuma ibitangaza mu maju uru nta kosa na rimwe kuvyerekeye ibyo na gatoya turya dushashara hamwe n'ibihe birahuye neza mu buryo butunganye Imana ishinga intahe biciye mu bimenyetso by'insigabwenge n'utwumiza hamwe n'ijambo na kahise byose byajizwe hamwe mu gihe tubayemwo ubu rero biragoye kw'amashengera bibona biragoye kw'amadina bibona bama bagerageza kwiyumvira yuko uri kuragerageza guka abantu sibyo ukora ugerageza kuburira abantu si ukugerageza kubabuza amahoro ugerageza kubakura mu bibi si abantu mu madini ni uburyo bwo gukora bw'idini barimwo ibyo birabonona abantu b'inyankamugayo bimvuga kuri ne abakatolika abaporota abayuda n'ibindi byinshi n'ibiremwa muntu baba ababikira ntibaja mu kibikira ngo babe abagore babi bajayo kugira ngo baba abagore beza bagerageza kwiyegereza Imana kurushiriza ariko n'uburyo bwo gukora ku idini bubahumanya abantu binjira mu ishengero so kugira ngo abe umuntu mubahubwo abe umuntu mwiza ariko uburyo bwo gukora ku ishengero bubakura mu ijambo nifashanya Imana yashyizeho by'uyu munsi kandi byo nibyo bibasohora rero mwibuka Imana jambo kandi buri gihe yatanze ijambo kuri buri gihe kizoba ku isi yararitanze mu gihe cy'ishengero kandi udushasharani twahishuye agace kose karyo murabona kuki habaye hari amabanga yari yakinyegejwe vyashiro Yohana 10 turabona inyuma y'ubutumwa bwa marayika windwi yuko ayo mabanga yari yaranyegejwe azohishurwa vyashiro Yohana 10 rimwe gushika kundwi raba impamvu n'ukubera atabahanuzi bariho muri iki gihe Bibiliya yavuze yuko Imana ntacikora itabanje kuba kugihishurira abahanuzi bayo abakozi bayo abahanuzi kandi ijambo ry'umwami mu bihe byose ryamye riza ku bahanuzi nta na rimwe ryaje ku idini nta na rimwe ryaje ku mugwi Imana ntiyigeze ikoresha umugwi igihe cyari cyo cyose umugwi w'abantu ushize idini Imana yarawuvamwo kandi ntiyigere igaruka rondera muri kahise maze murabe namba ari byo canke atari byo twaramaze kubika kora ntiyigere ikorana n'idini cyangwa umugwi bamaze kuja hamwe birwanya Imana kubw'ibyo mu gihe cyo guhindura ibintu aho haza abahindura ibintu nk'uko dushasharandwi twabyemeje ariko ubu mu minsi ya nyuma byari bikwiye gusubira guhishurwa kubera yuko turabona mu byanditswe muri Maraki 4 ko hategerezwa kuba ugusigwa amavuta kuza kandi kukaba ukugaruka ukwikana ukwizera kw'inkomoko no gusubiza ukwizera kw'abantu kuri Pentecoste mbere ukwizera kwa base hanyuma twafashe Eliya yacu bwa mbere twafashe Elisa yamukurikiye nyuma yaho twafashe Yohana umubatiza ari we yari Elisa w'icyo gihe hamwe n'isezerano y'uwundi muri iki gihe rero Yohana umubatizi ntiyari Elisa wo muri Maraki 4 yari Elisa wo Maraki 3 Yesu yarabivutse umvengira ntuma integuza yanje indoraniriza inzira turabona ko igiye we yari uwo rero mu gukora ibyo mugutora ibyo bibanza turazi ko ibyanditswe byose bisigaye byahumetswe n'Imana biduhishurira ko turi mu gihe cya nyuma rero hamwe noza n'ubutumwa bwa Pentecoste noba ndi mu gihe cy'ishengero rya Laodikia kandi ntibyoba ari byo Nicho gituma Wesley atashobora gufata ubutumwa bwa Luther. Luther yari mu gihe kimwe igihe cishengero hanyuma Wesley yari mu kindi gihe cishengero. Iyo Yesu aza muri azanye ubutumwa bwa Mose ntibyari gukunda, iyo Mose aza n'ubutumwa bwa Noa ntibyari gukunda. Ariko Imana yageneye abantu bayo bo mu gihe mu bihe byose icanditswe. Kandi mbere yuko icyo gihe kibaho mu bihe, rero amashengero aba yarabivangatiranyije ku buryo bataza aho bageze. Nicyo gituma bananiwe kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana. Bo imigenzo yabo yari yarahumanije amaso yabo, ariko yari ajanye n'ibyanditswe neza na neza. Abahanuzi byari cyo kimwe Yesu yavuze ati, ninde muri mwebwe muri baso atigeze atera amabuye? Abo bahanuzi bari babatumwe ko rero Imana irungika umuhanuzi wayo ngo kandi umuhanuzi n'ijambo rizima ry'Imana ryagaragajwe. Yesu yavuze ati, mushobora kuncira urubanza gute ngo mvuze ko ndi umwana w'Imana? Kandi handitswe mu byagezwe byanyu mwavuze muti bamwe ijambo ry'Imana ryashitseho, aribo barabahanutse mu biti Imana, kandi koko ni Imana kuko ibyanditswe bidashobora guhinduka, niko yavuze. None muncira urubanza gute mu gihe we ari abo bari gice cy'ibyagezwe bari mu bigize ijambo ry'Imana? Ariko Yesu yari ijambo ry'Imana ryuzuye umugambi wayo wose wo gucungura gutungana kose kw'Imana akwari muri we. Rero ubu mu bihe by'ishengero bakoze ivyo nyene, kandi dushasharandwi dutegerezwa guhishura amabanga yose yari asigaye muri kirya giye, kuko atabahanuzi twagira, kandi ijambo ntiriza kubahindura ibintu. Abahanuzi Imana ntihindura. Muri Maraki gatatu yavuze ati, ni jewe Imana kandi simpinduka inzira ya mbere y'Imana yo gukora ibintu icyo. Iyo niyo nzira y'amaho y'Imana yo gukora ikintu cyose Imana yahisemo gucungura umuntu kubwa amaraso y'inzira karengane mu itongo rya Edeni, kandi we ntiyigeze ahindura ibyo kuva icyo gihe, kandi ntashobora kubihindura. Twaragerageje kubw'inyigisho, kubw'inyubako, kubw'ukuntu gukora, kubw'amadini, kubw'akaranga n'ikindi kintu cyose, kandi byo byarananiwe. Ariko hariho ahantu hamwe gusa aho Imana ihurira n'umuntu, aho ni munsi y'amaraso yasesetse y'inzira karengane, kubw'amaraso gusa. Uko kwari uguhitamo kwiwe kwa mbere, murabona turashobora guhitamo. Hanyuma umwaka ukurikira turashobora kwiyumvira neza cyane gusumba twaronse icyiyumviro cyiza gusumba kuri icyo umwaka ukurikira. Imana ntishobora, we ntahereza afise. Uguhitamo kwiwe kwa mbere kuratunganye, nta kintu cyo kunyiganyiza. Ntashobora kwiga cyane gusumba. Turafise iherezo, ndashobora kwiga cyane gusumba. Murashobora kwiga cyane gusumba, ariko Imana ntishobora kwiga cyane gusumba. Waratunganye kuva ku itanguriro. Kandi kubw'ibyo guhitamo kwiwe kwa mbere, eshira ubugingo bwawe kuri ko. Icyo Bibiliya ivuga nicyo. Imana izotegerezwa gucira urubanza isi umunsi umwe, kandi Katolika ivuga ko izoca imanza ikoresheje ishengero Katolika. Nimba ari uko, n'irihe shengero Katolika aratandukanye rimwe n'irindi? Nimba ugira ucira urubanza ukoresheje abaporoti, n'irihe shengero ry'abaporoti aratandukanye rimwe n'irindi? Kandi rwoba rurutsazane, nta muntu n'umwe yomenya aho ahagaze. Nimba Methodist ari yo y'ukuri, abapendebaptiste barazimiye, nimba abaporoti ari ab'ukuri, abakatolika barazimiye, abakatolika nimba ari ab'ukuri poroti barazimiye. Ariko Bibiliya yavuze ko azocira imanza isi kubwa Yesu Kristo, kandi we ni jambo. Rero we azoca imanza akoresheje ijambo, kandi amadini yose ava ku ijambo kugira azanemera zabo. Nsabe gusa uwo ari we wese anyerekaho bafata ijambo ryose, ntibashobora kubikora kuko aganzwa n'ikintu cyakozwe n'umuntu. Ni hehe ufise umuntu? Imana ntirigera ikorana atari atari umuntu umwe gusa. Mu gihe kinaka ntiyigeze mbere agira abahanuzi babiri mu gihe kimwe umwe. Imana ishobora kugira umuntu umwe mu kibanza cayo. Ntakora na wewe, idini ryawe ikorana na wewe. Ubu mukuru w'urufatiro tuje munsi y'umukuru w'inzamba, amabanga ahishijwe vyavugishijwe yuko vyari kuba nk'uko naho vyategerezwa guhishurwa muri ubwo buryo ko vyareko vyahishuye muri uno munsi wa nyuma. Agushitsa neza na neza ico mpejeje kuvuga. Maraki igice ca kane ruka igice ca 17 n'umurongo wa 30 ukuntu vyari kubikora. Kandi Abaheburayo 13:8, Abaheburayo 4:12 na vyinshi muri ivyo vyanditswe bitubwira. Ubu nimba ivyo ari bishasha kuri bamwe muri mwebwe, se mvuge yuko Imana igihe cyose ukuntu Imana izwi hagati mu bantu ni kuba umuhanuzi. Abayuda igihe cyose bamenye kwizera abahanuzi babo. Aba ya yavuze ati ni haba umwe muri mwebwe je uhora nzovugana nawe munzozi namwe mu muno mwiyerekwa kandi cyo yavuze cyacitse muheze mu mwumvirize bamyigiye cyose uko niko bananiwe gutahura Yesu kandi bafashe Yesu nk'ikindi kintu kinaka rero bamugize imwe mumbi Belzebuli kuko yarashoboye kumenya ibyiyumviro byari mu mitima yabo twebwe igihe cyose turazi ko icari kimenyetso cijambo abaheburayi gice cha kandi imurongo wa 12 havuga ngo ijambo ry'Imana ryakarishe cyane gusumba inkota y'ubugi bubiri risuzuma iby'umutima wiyumvira kandi ukagabira nigiye mpemu yeraza kuri mwebwe azobibutsa ibintu nababariye kandi azobereka ibigiye kuza ekera Imana yabaririye basogokuruza mu kanwa kabavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi muri iyi minsi yiherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo yamana nyene gusa yahinduye ipfa mu bahanuzi ja mu mwana niko biri murabona nta ry'ubutumwa bumwe uburyo bumwe bwo gukora ubumwe byaravugishijwe kw'amashengero yobaye uko kuntategerezwa gusubizwa uko yarari ubugira kandi yavuze ati muri Maraki 4 ko azorungika Eliya wavugishwa nawe kandi azogarukana abantu ubugira kandi ni azobagarukana mumenye kandi gusa imbere kacanye neza inyuma y'ubu butumwa hazoba igihahisi zoturirwa kandi abagororotsi bazogendera ku minyota rero ku munyeteoloji ashobora kuba ari akwaranyumviriza kuri banda hano hanaka ku isi yose hirya no hino yose namba wiyumvira ko yari Yohana ni wibukerera ibyanditswe sivyo kuko isi ntiyahiye inyuma y'ubutumwa bwa Yohana Yesu ntiyaje kandi ntiyatwaye abantu mu nganji y'imyaka igihumbi ariko yasezeranye kubikora inyuma y'uko mpemu ya Eliyije ku isi ubugira kandi mumenye rero muri Maraki 4 turabona ko ibi bitegerezwa gukogwa kugira ngo hagaruke iki ukwizera kw'abantu kugwizera kw'inkomoko kwa base inyigisho za Pentecoste base b'inkomoko kandi azogarukana abantu kuri Asse. Kandi dusanga muri Luka 17 Yesu yavuze ku gihe azogaruka mu minsi ya nyuma Luka 17:33 dusanga ko Yesu yavuze ati nkuko byari mu minsi ya Loti niko babizoba mba mu kugaruka k'umwana w'umuntu igihe umwana w'umuntu azohishurwa ubu mumenye yaje mu mazina atatu y'umwana yaje mu izina ry'umwana wa Dawidi cyangwa umwana w'umuntu umwana w'Imana umwana wa Dawidi rero yategerezwa kuza nk'umwana w'umuntu kuko yari umuhanuzi Yehova ubwiwe yayise abahanuzi umwana w'umuntu kandi Yesu ntiyigeze yivuga ubwiwe namba ko ari umwana w'Imana yivuga ubwiwe na ntaryo nk'umwana w'umuntu kandi mumenye yishura yihishura rero ubwiwe nk'umuhanuzi werekwa yavuze ati namba ntakora ibikorwa vya data rero ntimunyizere yashikije kudondora kose bamuvuze ko mu vyanditswe ndetse n'urupfu rwiwe ihambwa izuka ukubambwa kwiwe ukuvuka kwiwe byose kandi mu gikorwa kimwe yashikije kudondora akukwerekwa umwana w'umuntu ubu yihishuye mu bihe by'ishengero hera uburabe mu bihe by'ishengero nk'umwana w'Imana Imana ni mpemu mpemu yera yihishuye ubwiwe mu bihe by'ishengero nka mu ikoraniro nka mpemu yera hagati mu bantu dusanga mu gihe cy'ishengero cya Laodikiya igihe cy'ishengero cya nyuma yashyizwe hanze y'ishengero nta handi yashyizwe hanze mu bihe byose atari igihe cya Laodikiya kuko bavuga bati turatunze kandi ntacyo dukenye ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye urumwono uri impumyi ugenda amenya kandi ntabyuzi yirukanywe mu gihe cy'ishengero kandi rero bijanye na Luka 17 yavuze ati nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodoma niko bizomera mu kuza k'umwana w'umuntu rero yari kwarasoma mu itanguriro nyene dusoma murabi Sodoma nibiki byabaye habaye iki Sodoma Abraham hamahimigwa itatu y'abantu hari haba Abraham watoranijwa gahamagarirwa gusohoka hanze ya Sodoma ubwayo hari Horoti umunywanyi w'ishengero cyangwa umuntu w'idini hari yepfo yacitse wisi mu kuba umukuru w'igisagara yari mu irembo yari umucamanza ariwe mukuru w'igisagara hanyuma habaho Sodoma ubwayo Rero mu gihe cy'akagoroba canke igihe cy'umutaga igihe Aburahamu yari munsi y'umweraya abamarayika batatu bamubonekera babiri muri bo bagiye I Sodomu kandi bavuze ubutumwa bagerageza kubabwira basohoke ntibashoboye kubikora bari bononekaye Loti n'umugore wiwe bonyene na babiri ni babiri mu bana babiri mu bakobwa wiye nibo basohotse hanze kandi umugore yahindutse inkingi y'umunyu ari kumwe yasigaranye bavugana na Aburahamu Aburahamu yise Elohimu uhoraho itanguriro rimwe Imana mu ntango Imana Elohimu uwihagije muri byose uwibeshejeho Aburahamu yamwise Elohimu hanyuma yicaye hasi asangira na Aburahamu yaranyoye yari yambaye umubiri hanyuma mwitegereza ikimenyetso yahaye Aburahamu rero bari barindiriye umwana azovuka umwana w'isezerano Isaka imyaka 25 urugendo rurerure baramurindiriye ariko bari bagerageje ihe begereje iherezo ry'urugendo Imana yari yaragaragaye mu buryo bwinshi nk'uko yabikoze mu bihe by'ishengero mu muco n'ibindi nk'uko yavuganye na Aburahamu kandi mu majwi ariko imbere y'uko umwana bari biteze ashika rero twarabiciye ko kandi murazi ko ndiko ndasubiramwo gusa kugira ndaba ashikirize ibi y'uko yahinduye umubiri wa Aburahamu na Sara ubwo nyene inyuma y'ibi kugira bashobore kwakira uyo mwana imwitegereza ikimenyetso cya nyuma baronsi imbere y'uko umwana ashika Yehova yari kwaravugana nabo mu bushusho y'umuntu kandi ukungene bamenye y'uko uyu yari Yehova kuko yavuze Aburahamu ataraburamu iminsi mikeya gusa imbere yawo Imana yahinduye izina ryiwe arihe umugore wawe Sara arihe atari Sara yariko Sara umwami kazi hanyuma Aburahamu yavuze ati ari mwiheme inyuma yawe hanyuma yavuze ati jewe insigarira zinamuvugwa nzobagendera nk'uko bijanye n'isezerano ryanje mu mwanya nk'ubu mu buzima iyi minsi 28 hariho ikintu kizoba kuri Sara hanyuma Sara mu ihema aratwengera mu mutima hanyuma aravuga mu mutima wiwe ati ibi byoshoboka bite ko maze gukecura noba nk'igomba umwami wanje ko nawe amaze gusaza Aburahamu hanyuma umumarayika aye uwo muntu avuga ati niki gitumye Sara avuga uko mu mutima wiwe mwiheme inyuma yiwe ni kuki yavuze ko bitoba murabona umuntu yambaye umubiri nk'umuvugishwa kandi yari Elohimu ahishura ibyiyumviro byari biri mu mutima wa Sara inyuma yiwe kandi Yesu yavuze ati nk'uko byari bimeze mu minsi ya Loti niko bizomera mu kuza ku iherezo ry'isi igihe umwana w'umuntu atari umwana w'Imana igihe umwana w'umuntu azoba ariko arahishurwa
amen
ntabyo bari bafise muri icyo gihe murabona uryarya rukurikiranye ne nyarwo rw'ibyanditswe ngaha tubona tuba muri cyo ya mabanga mbere n'umubatizo mu izina ry'umwami Yesu no kuva mu ciyumviro cha oneness n'ibindi bintu byose ukuntu umwe mu yera yinjiye ibyo n'ukuntu yavyerekanye neza na neza kandi umuntu muba ukuntu umubatizo wa mwe mu yera cha kimenyetso n'ikindi kintu cyose hanyuma bishiraho n'ukuntu yashizeho ubuhindura ibintu wese n'ikindi kintu cyose gusa neza na neza kandi murabona nyene imbere ya maso yacu bwite kandi ntibiri mwikona birazwi ku isi hose Yesu umwana w'Imana yihishura ubwiwe ku bw'ivyanditswe atuma birya byanditswe ivyateguriwe uno munsi nk'uko byari biri wa munsi n'iyindi minsi biba bizima kandi kuryizera n'icemezo camwe mu yera ubugororotsi ntushobora kuvuga yuko ukugenda kwishengera ari icemezo camwe mu yera nimba ariko mwizera rero barya abafarisayo bari bamufise murabona ntimushobora kuvuga ngo akuramukanya canke gusimba simba akuba ico nimba muvuguko abapagani baramufise nimba muvuga muti akuvuga mu ndimi ninde ninde asenga amadayimoni atavuga mu ndimi mumbwira umwe mwene data Jackson yicaye ngaha ku bwa Afrika yapfuye muri Afrika arashobora kubabwira ibyo ndamaze kuja mu makambi y'abahindi ngaha kubona abapfumu n'abapfumu bikata bonyene no gusuka amaraso yabo no kuvuga mu ndimi hanyuma hanyuma umupfumu agasigura ibyo no kubona abashira ikaramu hasi no kwandika mu ndimi zitazi rero ibyo si we ariko nimbi byo Niki echemezo chukuri Yesu yavuze ati ngo mwizere yuko jewe ndiwe kandi we ni jambo kuki batamuroze kuko abayuda batamuroze barabagororotsi barabantu beza barabantu bera kandi baramoko yose y'abantu ariko bakubatoranirijwe kumva jambo hanyuma mumenye gute ko ari jambo umwe wese avuga ibi nisezerano muri bibiliya kuba ryemejwe ico gihe ngivyo hanyuma muragarukaho mpe muyera ari murabijwe iginzamba mu mwanya muto y'ico rivuga inzamba ubutumwa bw'inzamba kubona ubushobora kubwumva mwibuke barya bari mu bisagara by'ibihome ntibari gusohoka muri yubire oya mugenzi bari mu bihome bagumye ngaho byari byaheze barabagurano ubuzima bwabo bwose kandi bashizwe ku kimenyetso ubuko tubona tuno aturorere twose murabe neza ubu mugihe tubona ibi bigereranyo byose mwitegereze rero ibi bikogwa maraki kane n'ibi bindi byose n'abaheburayo 13:8 Yesu Kristo ni wa wunde cuno munsi n'ibihe bidashira guma ibihe byose ari jambo ryagaragajwe ivyo nivyo yabwiye abahanuzi umuhanuzi ntibisigura gusuhere kwa canke uvuga ibintu bitaraba bisigura uwuhishura ijambo ryanditswe mu buzima bwiwe ubwiwe bikogwa vyiwe ubwiwe ahishura no kwerekana neza ijambo ry'ico gihe nkuko Noya yubatse ubwato Mose hariya hepfo ibindi byose kandi isezerano ryose ijambo ryasezeranywe akubwico gihe ubu turazi yuko ari kumwe natwe turizera ibyo murabona ijambo ryiwe rigaragazwa n'amafoto kubwo ivyanditswe ryemejwe mu ijuru ku isi ikindi kintu cyose yavuze ntikirigera kinanirwa na rimwe ndasavye umuntu umwanyereke kuva mu bice bitandukanye by'igihugu canke ku isi yose mutegerezwa kunyandikira no kumbwiraho igihe kimwe ryigeze rinanizwa biratunganya ijambo kurinda ubu iryo ni sezerano kuki yategerezwa kugaragara mu minsi ya nyuma nimba musubira inyuma namwe mwumviriza bande muri cha giti mugeni no kuzanaho Kristo yariko cha giti cari mu ishamba rya Eden Adamu wa mbere yaraguye na Adamu wa kabiri yaraciriwe hasi n'ica yaciriwe hasi n'icaha bamumanitse ku giti c'abaromani no kuva muri ivyo bakoze kuva mu giti mugeni yasezeranye uko tubona mu vyanditswe ubukugira turonka umugeni nka ya piramide mukuno izo nkehwe igihe cyose kuva mu gihe cya kirekire kuva kuri Luther Wesley Pentecoste hanyuma ibuye ryo kunengesera kandi rimwe ryose muri ayo mabuye yose yashizwe hamwe yose kandi ntituramenye ukuntu bayakoze ariko yashizwe hamwe neza na neza muri piramide kandi ntituri mu nyigisho za piramide ubu turiko gusa Enoki nabariya barayubatse haetse imyaka kandi giha ihagaze nk'ikimenyetso ngo izuba riseruka rikarenga nk'uko igiti bibabi ryacu kandi rikagaruka nk'ifi n'inka n'ibindi byose biragereranya iyo piramidi ihagaze nk'ikimenyetso ja mu cumba c'umuhanuzi mazura bizo ngazindwi ni hehe umunyezamu yahura n'ikibazo cyo kuzana uwanje imbere y'umwami hejuru y'ingazi hari ku ntambwe yindwi aho herekezaho dutegerezwa subira akuza dofisiyo mpe munyene yari kuri Yohana yerekanye Mesiye yari ahambaye kurutaba hanuzi bose yaramwerekanye kandi dutegerezwa gushika ahantu bugira kandi ku kintu kizomenyekanisha Mesiya kandi ni gute Mesiya zo abantu bamwizera bazombimenya kiretse bama mwijambo kugira ngo bamenye icari cyo Daniel yavuze ati abagize ubwenge bazobimenya ariko ibijuju abatagira ubwenge ntibazobimenya bazomenya Imana yabo rero ubu ko azogaragara mu gihe cya nyuma no kugarukana abantu ku ijambo kugira umugeni azomenya umugabo wiwe amenya umukunzi wiwe ijambo rihishuwe nico gitume bitegerezwa kuba
no her mate the revealed word that's why this has to happen it wasn't in the reformers
ntibyari mu bahindura ibintu ntibyari muri Luther Wesley na Pentecoste nabo ibyanditswe bivuga ko bitari uko ariko bizoza iryo niryo sezerano nyaryo ry'iki gihe turi mu gihe kizoba mu kuza kwiwategerezwa gushushanywa muri uwo mugore wese ategerezwa gushushanywa n'umugabo wiwe kuko bompi n'umwe kandi umugeni wa Kristo ategerezwa gushushanywa nawe kuko bompi bari umwe kandi we ni jambo si dini ijambo dutegerezwa kuba abana b'umuco kandi umuco ni jambo ryagizwe umuco muri iki gihe twomenya gute umuco kiretse uvuye mu ijambo n'ivyizi ijambo ryi hayo mubiri numuco wigihiyo ubonye kandi bibilia yarabivutse abantu bararaba Yesu hari yamaze bakavuga bati none uyu muntu ninde basha yavutse umwana w'ikivyagwa hepfo hari yemwe se na nyina n'uyuriya n'uyundi nivyo byose hari ariko ntibamumenye yo bamenye ivyanditswe bari kumumenya yarabivuze bavuze bati turabigishwa ba Mose. Yavuze ati yo mwizera Mose mwari kunyizera kuko ari ivyanje yanditse ariko baguma ari impumyi cyane ntibabibona murabona ukuntu biciye bugufi ca kure y'imigwi yose n'amadini nazanemera n'ibintu byose Imana yimukiye mu mubiri neza mu buryo bw'umuntu umuvyeyi mucunguzi ategerezwa gushushanywa nawe duhamagariwe kuba abana b'umuco ngo tugendere mu muco. Ndibuka hepfo muri Kentucky ngahaheze igihe gito nagize igikorane hanze mu gihe nari mvuye mu ishengero hari umugabo ashaje ahagaze afise itara mu minwe yari umunywanyi w'ishengero ritizera gukira indwara n'ibindi yavuze ati ntatandukaniro nawe mwene data Branham ntandukanye nawe mwene data Branham mufise uburenganzira bwo kubikora yavuze ati urabona sinemera ikintu na kimwe ntakibonye ntegerezwa kubiki bona kigaragara neza na neza navuze ni none warigeze ubona Imana igaragara neza na neza ihagaze imbere yawe birumvikana ntiyizera iyerekwa n'ibindi yavuze ati oya kuki navuze nti rero ntabwo uri uwizera mugenzi sinshobora kuvugana nawe urabona tubona iby'Imana yasezeranye kandi tugafatira kuri ibyo yavuze ati mubibona gute navuze ni yavuze ati ngo tujani muhira tuvuganira ijoro navuze ni sinshobora no vyifuje uba hehe yavuze ati uja hariya hakurya y'uyu musozi navuze nti uja gushika hariya guteye inzu yawe ntayo mbona ego yavuze ati emwe hariho inzira ishikana hariya hakurya y'umusozi navuze nti iyo nzira ntayo ubona yavuze ati emwe mfisi itara navuze nti itara ntirijana kumurikira iyo inzu ubwo nyene yoya ariko irya nzira ija kugu ishikana ku nzu ariko iryo tara rija kumurikira gusa intambuka imwe icari mwe tuzogendera mu muco mwizi ntambo kimwe icarimwe mwami tuza tumwegere go bana b'umuco ntimwakira ijambo ryiwe mubandanye mugenda muri raba ryugururwa kurushiriza ntimuri hebe ibyo umuntu munaka yovuga ivyo ari byo byose mugume neza kuri iryo mubandanye gusa mugendera naryo muri rabe ryiyugurura kandi ryihishura ijambo urubuto mwivu ryiza ruzokwamuka ubwoko bwago ruri mwitegereza ivyahishuriwe Yohana 10:1 gushika indwi amabanga yose ategerezwa guhishurirwa umugeni n'intumwa y'ishengero ry'Laodikia hari umuntu afise bibiliya yobisubiramwo namba ufiye se uraja kubibona hari yaho ivuga ngo umumarayika mu mvuga itomoye havuga ngo inkukuma murabona intumwa ku ishengero ry'Laodikia murabona ivyo ashiro Yohana 11 gushika indwi kandi yavuze yuko iki muri iki rya gihe yamubonye amanuka amaza tamira ku gatabu gatoyi kandi hariho yashize ikirenge kimwe musozi kini kukiyagarahiri bahe ibihe bitazoshira yuko nabitagitevye kandi abigize imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo kandi imituragaro ndwi turagaya majwi yayo Yohana yavuze ko yagira yandike maze ati ntuvyandike murabona maze abimatanisha udushashara rero umuntu umwe yavuze ati emwe utwo dushashara rero mwene data Branham tuzojugwa mu minsi y'iherezo n'ibanga rihambaye ry'ingene turushiriza kwegera Imana yamugeze ntibishoboka kandi rihagira umuntu ijambo riakura ku ijambo rimwe kuri biriya canke akongera ko ijambo rimwe umugabane wiwe uzokugwa ku gitabo c'ubukingi ivyo ni ugushugwa kw'ibi vyarakuwe hariya bizogarukanwa vyaramaze kwandikwa hano n'imbere hano ni guhishura ivyari vyaramaze kwandikwa murabona kuko ntushobora kongera ku ikintu na kimwe cyane gukura ku ijambo igice cya mbere kivya cya bibiliya mwitanguriye si uko umugore umwe ataryize ariko yari esobanuye nabi yaretse satana amusobanuye nabi ijambo rimwe by'ukuri murabona kandi rero kuva aho yateje insingorane zose kandi yari jamani iriko iravuga ijambo ry'Imana kandi ku gice cya nyuma cy'ibyejuru ya Yesu bwiye ko jamana nyine yavuze tuzukura ku ijambo rimwe cyangwa kongera ko ijambo rimwe ukuntu guhishura kuzuye kwa Yesu Kristo kandi dushasharanwe twari tunyegeje amabanga y'icyo byose byari kandi bitegerezwa kugurugwa mu minsi ya nyuma mu gice cyaraudikiya mu gihe cishe cihereza Imana ishimwe ibyo bihera heza ubutumwa ku ishengero barabuhera heza ibi birabuhera heza basubije amaso inyuma bakabona ibyabaye bakabona naho byose bishika biraba bihera heza igihe cishengero rero mwitegereza inzamba turiko turavuga ko nugu ahamagarira abantu gukoranira hamwe ku munsi mukuru ku rugamba ku muntu umunsi munaka wihariye cyangwa ikintu nk'icyo mwitegereze muvuga muti kubwo umuntu ego cyangwa kubwo umwana wa mwaka wa yubira gutangaza umwidegembyo uwo wegereje igihe bashobora gusubira kugenda rero twoshobora gufata igitondo cyose atuvuga iki kintu kimwe gusa ariko ubu twinjire mu nzamba mufisi imbere yahubumbijanye n'udushashara n'ishengero ubu tugiye mu nzamba inzamba yaravuga kandi inzamba buri nzamba cyangwa umunsi mukuru cyangwa icyo isigura ugukoraniriza abantu hamwe inzamba Paulo yavuze ati yo nzambi twiri tamenyekane nibande boshobora kwitegurira intambara cyangwa amahoro cyangwa icyo cyose ninde abimenya utegerezwa kumenya iki nzambi ivuze kubgive yo nzambi ivuze tubona ikintu kinaka kwisi uyu munsi hari ingorane zikomeye ahantu hanaka abantu bose barabiza abantu bose bari mu ruhagarara isi yose y'uruhagarara kandi turazi yuko hari ikintu kitagenda neza pantagon ahantu hose turazi yuko hari ikintu kitagenda neza rero inzira yonyene yo kumenya iyo cyo inzambi vuze nukubona ico urupapuro rw'umuziki ruvuga n'ibyo gusa n'urutonde rw'umuziki ruhambaye murabona kandi ufise uko uvuga n'inkape tero ni dubu murabona n'igihemo munambe kandi umwanditsi yanditse igitabo kandi murongozi ategerezwa kuba mu mpemi imwe n'umwanditsi atari uko atanga umugiho atariwo maze ibintu byose bikononekara n'ibyo ngorane uyu munsi dufise abarongozi benshi batari mu mpemi y'umwanditsi bavuga batazi ye mwimwidini bitwizera ibi ibyo byo mwovuga byose bibiri yiri mukuri no muca ni mucurarange mwisunga umuzikuri ngaha imbere gutyo umudihu uhambaye wikona bihambaye by'Imana uracurarangwa neza na neza uko bibereye ku bw'ibyo turashobora kubona igihe naho tugeze rero nimwitegereza inzamba nuko guhamagarira hamwe abantu ikaba akoraniriza hamwe kubwo ikintu kinaka igihe yamenyekanishije umuntu ahambaye kumwe kwa Yosefu baravuze inzamba hanyuma Yosefu agaseruka ariko icyo kimenyetso cy'inzamba ihambaye tuvuga ko kandi tugira dushikire mu kanya muri saya havuga ati igihe inzamba ihambaye ivuze igihe yabendera izoshirwa hejuru hariya hanyuma rero hazogera igihe ya nzamba ihambaye izovuga hanyuma amahanga yose azokoranira Yesu ari mu cyo n'igihe inganji imyaka igihumbi zotangura inzamba ihambaye rero kuguhamagara ku munsi mukuru w'inzamba mu gukwegereza ikintu kinaka rero mu byahishuriwe Yohana 8:7 mushaka kubyandika turabona mu nzamba ya mbere haguye urubura hasese kamaraso ntibibuka ntihatibuka umuriro hirya no hino ku isi neza na neza cyo kimwe no kuva igihe Imana yari kwirahamagarira abantu kubayo gusohoka mu kuvayo rero igituma izi nzamba ndwi zidakora kuri iri shengero no kuri iki gihe ni kubera zerekeye Isirayeli gusa n'umuhamagaro wo gukorana ku ihanga kandi ubu hari ijambo rimwe ry'agaciro gusa ngaha nshaka ko mwishikira mwoshikira mu minota mike niho muja kubona ko ibi bidakora kuri iki gihe tubaye mu inzamba ndwi ndazi abantu benshi bizeye ibi ariko ndazi yuko ari ibi ndazi si kubera muvuga kuko sinabikuye muri jewe ivyumviro byanje si ivyanje ubwanje igihe cyose niwe yambwiye namba yihenda aho rero si ivyo ariko sindiko ndabivuga kubwa anje ndabivuga bijanye nivyo umuntu munaka atari jewe yavuze umuntu munaka atari jewe ni Imana yabitubwiye hanyuma ikora ibi bintu byose yakoze yongira ati yereka murabona nico gituma zi yuko ari ukuru gukoranira hamwe kwa Isirayeli ni nzambi nzamba no gukoranira nya Isirayeli mwitegereza ijwi rya mbere ryaryo ryabaye amaraso umuriro urubura n'ibintu byose bihunga banyise murabona yariko irakora niki yariko ira kuri Isirayeli muri Egiputa yo mu buryo abgimhemu murabona kubasubiza mu gihugu cabo rero reka ibindi abivugane ngaha kuyuko inzamba byose yavuze yavugiye munsi ya gashashara ka gatandatu tura bishikira mu minota mike yaho twabonye ko gashashara hari inzamba zose zavugiye mu gashashara ka gatandatu nuko mu gashashara kindwi habaye agacerere nta muntu yamenye yuko ari umunota canke isaha Kristo yaziye ko nkuko yabiduhishuri yariko inzamba zose zavugiye mu gashashara ka gatandatu igihe cugu ahamwa kwabayuda murabe rero ivyashuriwe Yohana igihe cy'8 gutangurira ku murongo w'iniwe byose kura kwarugu ahamagarira abisirayeli kuva muri Egiputa mu buryo bwo mubiri ubu no guhamagarira gusoka kw'abisirayeli mu buryo bw'impemwe ariko arabategurira kuza ku munsi mukuru wo gutanga ibimaze mwitegereze atangura umunsi mukuru w'inzambariwo Pentecote umunsi mukuru wo gutanga ibimaze akabukurikira inyuma y'iminsi 15 umunsi mukuru wo gutanga ibimaze mubisome nga nkumbure nti ni waroni twaronka umwanya turaja kwiwe vyisunga hanyuma tubisomere muri bibiliya ha mubarebure bewe 12 canka barewe 23 hamwe n'abaheburayo 16 turabana icambere wari umunsi mukuru w'inzamba kwari gutanga ibimaze hamwe hakurikira Pentecote ubudusanga umunsi mukuru wo gutanga ibimaze wakurikiye umunsi mukuru w'inzamba rero ni murabe inzamba yaravuze kandi ivyo byaba kubwo kubakoraniriza hamwe rero inzamba ya mbere ivuze haguye urubura amaraso umuriro ya vyakwiragiye isi neza na neza nkuko vyabaye muri Egiputa vyitegurira guhamagarira kuri uwo munsi w'impongano murabona baranze impongano y'ukuri kandi uwo mwaka wagizwe muremure ngaha wabaye umwaka wa Pentecote murabona rero kumva ijwi kuba yuta kuza mu nyuma uko kwabaye guhamagarira gusohoka kwishengero mwitegereze neza rero uwo mu nyuma yaba ashikanye mu gihugu c'isezerano ari byasubira gukora gutyo nyene mu kigereranyo cyo gutwara ishengero mu gihugu c'isezerano mwibuke inzamba zose zivugiye mu gashashara gatandatu igiye gusa yavuga mwitegereze rero neza na neza urukurikirane rw'ibyanditswe ni rumwe neza na neza mu nzamba y'indwi kuri Isirayeli nico kimwe n'agashashara k'indwi cyo n'igihe kizo mwe muzari musi y'igicaniro hariya zahawe imvune zahawe imvune asuko basi ha bazi Nazi hawe ni kubera bari mu gihimana yari kwirakorera mu buntu kubanyamahanga taraba yudisirayeli icungurwa nihanga icungurwa nkihanga imana ikorana na Isirayeli nkihanga abanyamahanga nabantu kubyitirirwa izina ryayo si hanga kubyizina ryiwe Isirayeli hari gihe kandi gihe kandi gihe Hitler nabo bandi batuntuje abayuda no gukora ibintu bakoze ico gihe mwitegereze bo Stalin Hitler nabo bandi bose batwaza igikenye baraje iyo tuba twari dufise umwanya kuburyo twobisubiramwo kubwabashitsi kuko twarabibonye muri ico gihe nyene babaye mu Budagi n'abayandi mahanga abayuda bashwiragijwe isi yose ariko inyuma y'imyaka 20 haduse agatikizo katagira uko kangana ku bayuda nagiye hariya mu bidabanza vya kera aho baturiririra imibiri yabo bakayigira umunyota kandi bakoresha umunyota wabo nk'ifumbire abana baba Yuda n'abagore n'ibindi byose hanyuma bakagerageza kubihakana barabajana kuberekaho vyakorerwa akabaye agatikizo kakomeye kuri isi yaye kuko cabaye igihe cyo kubahamagarira gusubira gutanga impongano aracyari munsi y'impongano y'umwagazi usanzwe umwagazi w'intama w'imana nyawo n'impongano kandi yarawanse barawanse kandi amaraso yagiye hejuru yabo kuvubwo mwitegereze gutegura abantu ese abantu ekunti inzamba y'indwi n'agashashara k'indwari ibintu biroranye byose guhamwa kw'abayuda murabe mu byahishuriwe Yohani igice c'icenda n'umurongo wa 13 murabe neza rero mu nzamba ya gatandatu ivyajure Yohana 9:13 mu gihe inzamba ya gatandatu murabe hari abagendera ku mafarasi ibihumba 200 babohewe ku ruzi Efurate babohewe ku mu kiringo c'inzamba ya gatandatu ubu ntabe bagendera ku mafarasi ibihumba 200 bariho kwisa ariko hariho abagendera ku mafarasi ibihumba 200 mwite mu vyitegereze nshaka mu vyandike kugira mubisome ntizari farasi zisanzwe zahemu muriro kandi byuma bikingira igikiriza byarabikozwe muri ya sipi kandi zari zifise imirizo kandi ku mpera y'umurizo hasa n'inzoka umutwe w'inzoka ku mpera yawo harakomora murabona zari zifise zo mu buryo zari farasi zo mu buryo bwa mpemi mpemu z'ama dayimoni farasi z'intambara zari zara apfungiwe muri Efurati y'imyaka yose amadayimoni adasanzwe byari biki ubwami bwa kera bw'abaroma bwahawe inkomezi kugira ngo buhame abayuda zapfunzwe hafi imyaka 2000 kuruzi Efurati ntibashobora kujabura ngo zice ha muri rya sezerano n'irindi ryashaka kujabuka ku rundi ruhande murazi Efurati rwaca hagati muri rero zabo hewe ngaha madaimoni ibihumba 200 zagatikizo kandi mwitegereze ibishika muri irya nzamba ya gatandatu zakuriwe ku bayuda ihamwa ry'abayuda impemu mbizi nsigabwenge hafi imyaka 2000 hanyuma zarekuwe na Stalin Hitler kuba Yuda. Muvuga mutemwe ivyo si Roma ni mwe mimwe bakoze ibintu bimwe nk'ivyo bakoreye abakristo mu minsi ya Roma ya kera ya gipagani. Rero muri Abisirayeli y'umubiri n'ishengero rya mwe mubu nk'uko bitandukanye nga zarekuriwe kuba Yuda. Mwibuke mu gasheshera ka gatandatu ingene umwe wese muri barya ba maratiri bijanye n'ijambo ry'Imana bahawe amakanzu bayahawe kubw'ubuntu kuko bahumishijwe ngo ntibashobore kubona ubutumwa bwiza bwabo kugira ngo irihanga rishobore guhamagarwa ngo rive mu banyamahanga rivemwo umugeni. Bahawe amakanzu bibiri yivuga ngaha muri irya nzamba abo bayuda barwanya rwose Kristo n'ibintu byose igatuma bamurwanya. Nuko Bibiliya ivuga yuko bahumishijwe kuganyu kandi Imana igororotse irazi yuko bari ku yakira ariko bagizwe impumyi kuganyu. Niko Bibiliya ivuga. Ngiya ngoma y'i Roma iboshwe hariya niki ubushobozi bw'idini yo Roma. Roma ya gipagani yahindutse Roma ya gipapa kandi yari ibohewe hariya mu migenzo yayo ya gikristo igice cy'ubukristo n'imirizo yakuye i Roma ishira hamwe ibi byose ugusenga abagore n'ibi bintu byose bindi by'ubwoko bwose n'iminsi ya Noheli n'iminsi mikuru n'iminsi yera n'ibindi yabohewe muri uko mbo mugenzi idashobora kureka kuko birwanya ibintu ngenderwako bya gikristo. Icyari iracyari ya mpemu ya nk'Imana ya gipagani kandi iyo mpemu yafashe ibihugu byo mu isi bijanye n'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli n'abandi muri bo kandi zarekuriwe kuba Yuda batari bazi ikintu na kimwe ku vya mpemu ngaya mahanga yanyu anyegeje muri kajya gashashara hariya. Murabona mwibyitegereze twabiciye ko kandi ndaja kubereka ibishika kuri iyi nzamba nga iyi nzamba yanyu muko ni uko biri. Iyi nzamba zirekurwa kuba Yuda ntavyo mubona si ku banyamahanga. Abanyamahanga igihe ubu dushashara twuguruka bashirwa ku ikimenyetso igihe kiba giheze ishengero rirahamagawe. Mbega nibiki kwiyunga n'umugwi wa madini umugenzo w'idini kandi hamwe n'Imana y'amashengero kwisi n'inama y'amashengero kwisi yajanye buri muntu. Mbega ibyo bintu bivuga iki? Yemwe mutegerezwa guheba inyigisho zose zanyu zivuga butumwa n'ibindi. Mbega babiri bojana batasezeranye ntibashobora. Yesu yavuze ko badashobora kandi mbega ishengero ryoshobora. Abamethodiste n'ababatiste bojana hamwe. Mbega ishengero rya Kristo ryoshobora kujana n'abapresbiteriani. Mbega ishengero katolika rirashobora kujana n'aba Roti. The scribes of Elias when first come, he said he's already come, and even the disciples didn't know it. Muribuka rya yerekwa ubuheruka, muribuka iyerekwa ryaritanguriye, ni bangahe bavyibuka kuwiyinga imbere y'ubuheze, ingene ryari ngaho neza na neza rirengana. Twarabibonye neza na neza tubona icyo kintu canduye cyuzuye umwanda kiza, citwa ishengero ukononekara gukabije, n'urya mugeni mutoya wo mu ihanga ryose umwe wese yambaye, nka kurya ku ihanga ryabo baturukamwo batambuka neza, nyene nyene imbere y'umwami. Mwitegereze hazoba igihe kimwe aho bazovuga bati emwe ngira ngo ishengero ritegerezwa kugenda imbere y'ihamwa nagira ngo azoba ihamwa ryaramaze kuba kandi ntimwabimenye. Nivyo yavutse kubicanye na Yohani gihe kimwe murabizi bavuze bati ni gute kuki abahanuzi bavuga yuko abanyabwenge b'ivyanditswe yuko Eliya ategerezwa kubanza kuza. Yavuze ati yamaze kuza kandi ntibabimenye, bamugiriye uko bagomba izamugwa rizomera nk'uko nyene mu gihe yasezeranye kuzoba kora. Ntiyasezeranye kwerekana Eliya nk'uko, ariko yasezeranye gutwara umugeni nk'uko mu gihe mutiyumvira. Uguhinduka gusa mu kanya ko gukubita urugoye azojanwaho, rero muzosigaraho, rero kizoba ari cyo gihe. Imyaka 2000 yo mwemu biciye mu bantu b'i Roma, ishengero ry'i Roma ntiyashobora kubandanya ariko rya mwemu nyene izuwa mbere hari yepfo muri Misiri. I Roma umwatwaza umukazo muri bimwe bitanu ibintu ndwi vya yanyeretse mu 33 vyoshitse bitanu muri vyo vyaramaze gushika umuhinga rivayera ariko arandika igitabo muri kibi vyo. Murabona ibintu bitanu mu buryo butunganye kandi hasigaye gusa ibintu biriko ko bishika. Yavuze ati vyoshika neza imbere y'ukuza ngaha turi neza kwiherereza ubu akantu mengo kirya kintu cha gatandatu kiriko kiraza. Murabona ku buryo butunganye neza na neza gujeka ku ntambara n'ukuntu zoshitse neza na neza ku kadomo kandi ntana rimwe vyi bihenze mwumviritse bagenzi twotegerejwe gushira ibintu ku murongo kuri buri saha ntimuzaho turi hafi cyane rero yabohoye kuri kurako gashashara kagatandatu ayo madaimoni y'ibihumbi bibiri amajana y'imhemu y'ibihumbi bibiri y'ibihumbi amajana biratanguriye Roma mu Budagi Hitre kandi murabe muri bibiri yaho basoma baronse nta na rimwe baronse ububasha nk'abami ariko nta bitsibo bari bambaye umuntu atwaze umukazo s'umwami yambitswe igisa baronka gusa ububasha nk'umwami yo mhemu w'Imana agenda muri je ubu murazi ambwiye ikintu kinaka sinzi ukuntu ndabivuga ni cyo mvuga kandi nkumbure vyoba ntabitsi murabi bihumbi bi amadayimoni bihumbi bibiri yarekuriye kuri abo bayuda igihe babaturira bababambye bwabateye babateye ibyuka mu mitsi barabishe gushikaho atavyuka bari byari bikihari byo kubicisha barabarashe gushikaho batagira amasasu yo kubarasisha kandi bakoze ikintu cyose bashobora gukora baraturiye imibiri yabo n'ikintu cyose kandi baba manika kunzitira abana bose abantu nk'ibinzira rengane kubera abayuda niyo mpamvu babagize uko ariko Imana yavuze ko yahaye umwe wese muri bo imvune naho batari babibereye ariko ubuntu bwayo bwo kubahumisha kugira ngo dushobore kubona agashashara kindwi ntikaruguruka murazi n'ukuza kwiwe rero mu gihe kakari hariya munsi ariko atwereka ngaha mukwe mukutwereka imbere y'igihe nka Yohana yara muduhanye kandi gihe kimwe agenda kukiyaga murazi yavuze ati ivyo umuntu yegamiye kuki ekiriza chawe nibiki yavuze ati bigutwaye ikinamba gumye ugushikaho nzozira murabona ntiyigetsa kumaho ariko yamujanye hejuru maza mwereke ivyo ikintu kizoshika gushikaje yamweretse gusa yeretse Yohana umugambi wiwe wose murabe tubona yuko zirya nkome zisanzwe mu bisanzwe zigenewe ihanga risanzwe Isirayeli zabo yewe hariya none zako ziki zashoboye zashoye intambara n'ukuntu zishe za ahanye aba ubu ahantu hazo ho mwitinida nizigiye yuko Imana ibugururira amaso kuri ibi kuko ndabona neza yuko ibatari kubabarira ishengero ngagusa iyi bandija ku isi yose kandi sishaka gutsitaza umuntu n'umwe ariko kuvuga guso kuri rero ahantu idini haruguruye kuva ku muvyu rusanzwe wa Roma ya akere ya gipagani wagiye kuri hariya kuba Yuda bamyari abansi babo intambwe ifise amenyo nibindi byose yarahonyora igita nigatanta muri abantu Roma yamye ari umwasi w'Imana kandi yarekuwe muri rya mpemu nyene n'abatwazo mutskazo bo kwisi kuko gukora kwa madini kwari kuyifashe ubu yararekuwe yakoze iki mu buriganya nkuko yavuze yinjira mu ruhendo none yakoze iki ariko azana Imana mpuza amashengero y'abaporoti y'amashengero yo kwisi yose impemu ya Antikristo kuri bomi ikabazana ku macuniro nka kurya nyene bagiriye irindi mu gihe cyo guhamagara umugeni gute yarekuriwe mu mpemu y'ishengero ry'idini irekurigwa he hatari ku madini mugenzi ariko ahama muraja kubitahura umugeni ntazoba muri ibi bihe bibiliya irabihakana ishengero rizobicamo ariko umugeni ntazobicamo ntimushobora kubibona abakozi b'Imana ntimushobora kubibona bene data muvuga muti ishengero ritegerezwa guca mwihamwa ku ugutunganywa bwa kwaryo amaraso ya Yesu Kristo niyatunganya umugeni umugabo atora umugore ntamucisha mugibihano byinshi umugabo yamaze kugirirwa ubuntu vyongeye n'umugore yamaze kugirirwa ubuntu n'umugabo asezerana nawe kandi habaye ikintu icyo ari cyo cyose azomurinda ahantu hose yogwa mu bintu ubuntu bwiwe burahambaye rwose kuri bo kandi ni nkuko bizomera ku mugeni kandi ni nkuko biri ku mugeni twebwe ibiremwa bitabereye dukwiriye gehinoma ari ku buntu bwiwe burayiturenganya ari abangene benshi batsimiye kandi ari impumyi nibangahe n'abanyavyaha bangahe bari hariya mwisi gihe nakizwa Imana yankijije kubwa intumbero kanaka ndiyemeje kubwa kugomba kwayo gushika kuri iyo ntumbero sindajwe ishinga n'ingere ikindi kintu cyari cyo cyose kigenda chaka kuyishika ko kandi muri ico gihaho mbona amashengero yose ubwiza bwayo buhambaye kandi atunze ataca kenye niko bavuga kandi barabe n'abafutanya batindi mpumyi kandi bagakubita ku bitugu bashaka ko mugiriranira imyumvikano navukiye intumbero no gucira kwiteka ico kintu no guhamagarira gusohoka ibindi abikora mwibuka igihe Yesu yaza ku isi nta mu bantu kwijana ku isi bigeze bamenya yuko Yesu ari nga yaje kugendera uyo mugwi watoranijwe yavuze ati nta muntu aza kuri je watam data tamukwegereye kandi abo data yampaye bose muri kahise bazoza bazomenya bazovyumva mwitegereze kurekugwa kwiyimpemu yidinire imyaka 20 y'inyuma yahe inyuma yiyo ntambara turabona kurekugwa kwiyimpemu yidini munsi yikagashashara kindi inzamba yindwe kuba yuta murabu kwezi kwijimye hariya munsi ya hehe mubirabe bicafye umwana w'umuntu yiku yirukanwa mu ishengero mbega nibiki kwiyunga no mugwi wa madini umugenzo w'idini kandi hamwe n'inama y'amashengero kwisi yajanye buri muntu mbega ivyo bintu bivuga iki yemwe mutegerezwa guheba inyigisho zanyu zose zivuga butumwa n'ibindi mbega babiri bojana bata asezeranye ntibo bishobora Yesu yavuze ko batabishobora kandi mbega ishengero ryoshobora aba methodiste na babatiste bojana hamwe mbega ishengero rya Kristo ryoshobora kujana n'aba presbiteriano mbega ishengero katolika rirashobora kujana n'aba proti ariko mugena ashobora kujana ni jambo naryo ni Kristo hategerezwa kuba umwumvikana suburyo bwo gukora bw'amatini ari ku ijambo mutegerezwa guhuza ni jambo kujana ni jambo ni Kristo yabivuze ivyo bigaragara zako ari ukuri yitegereze nguyu rero ararekuwe ngo amhamagara utwo tuntu twose twintege nke yo yemwe ntatandukaniriro uko biri kose ivyo ni byo satani yambiye bgiye Eva ati ntatandukaniriro rihari byose ni byiza by'ukuri imana ni imana nziza itagukunda twese ntadukunda mwarumvise kenshi rwose ivyerekeye ko ari imana nziza ni imana nziza ariko mu kuba nziza itegerezwa kutarenganya nta kugira neza tabutungane nta butungane amategeko atagihano atandishi rero turi mu kiri iki gihe turiko turabamwo mumenye vuba rero izindayimoni zinsiga bwenge rero muri iyi munsi y'ubushobozi bw'igihugu vyunze ubumwe imigwi yose ubuyunze ubumwe iri hamwe ubuseruko n'uburengero neza na neza ntingi kirenge kiburyo n'ikibubamfu cishusho ya Daniel yabonye ngene bitoshobora guhuza no kuvanga kimwe n'ikindi kandi jambo as no wa muri cyo gihe etse no wari siguri cuma kruchevre siguri bumba kandi yakuyikirato ciwe maze aragikubita ku ntebe ya igihe ibihugu vyiyunze mujyango w'ibihugu canke ishira hamwe muri ishira mpuza makungu vya Kruchevre yakoze yakuye umukungu guyo manawe iki gihe yitubamwe ishengero nuko ribayeho ariko Imana ishimwe umugeni mutoye yiteguriye ubwiwe ntibigitevye gusa umirako nibizoteba sinzi gihe sinzi ryari nta numwe abiza ariko tuzi ko ari hafi neza na neza rabidini rabivyo bibisanzwe byakorewe abayuda ryari hanga ryakurikiza ibyagezwe by'Imana ntibyabaraba uko ariko kosa amashengero yari guhana aguruka n'ibindi bari barahumishijwe kuri Kristo kandi bakurikiza ivyo vyagezwe rero Imana yabahaye imvune burumwe muri bo kuko baba yabamaratiri murabona bari mpumyi kubera atwebwe haba hano bishengero ritazi na kimwe kiretse Bibiliya ntibarajwe ishinga n'ukungene ugukora ku idini kuri idini ntibazi na kimwe akuvyerekeye ivyo byose nibishasha kuri bobo baramunzi wenye n'abantu uyu munsi bameze ukuntu nka Petero nabo bari kumwe hariya ku munsi wo gukayangana bagize ibishobisho bose igihe babonye ikintu cinsiga bwenge gikoreka hanyuma umwe yavuze ati tuzogira ishengero rimwe ry'abavuga butumwa n'irindi rya Mose kandi uko niko abantu ba Pentecoste bakoze bavuze bati tuzogira rimwe assembly na rimwe church of God na rimwe oneness na rimwe twaneness no kubandanya nkuko ariko akiriko aravuga Yehova yasemereye ati uyu ni umwana wanje nkunda ari nawe jambo nimumwumvirize murabona we ni jambo igihe tubayemwe abantu b'amadini bamwemu bariko bishira hamwe ubu kandi bariko babakwegera bose hamwe mwibagiro rinini kugira ngo batikire biri ngaha mu vyanditswe mwihanga ubu yuko ishengero ritegerezwa kugarwa kiretse uri kumwe n'amadini n'ubumwe n'ugucirwa kwa kurya kw'iki menyetso cyaca gikoko murabona icyo gikoko icarico sivyo ni nkomezi kandi inkomezi z'idini Yesu yavuze ati byo bayibisa n'ikintu nyaco byo yobeje byozi ije nuwatora nijwe iyaba vyo shobora kariko ya sezerani wakutu ikinu kinaka muricho gie kugira nitu hendwe kandi idgyo ni jambo na Kristo kugira alitu gara galiteboni abi bitanga zaba daimoni niba bonu wanama aso alikura shobora kubo nivyo bariko barakora murabo na mwitegereze mugi huyo mugi ugenda kuifarasi bitegurie kukura ikinu chose gitembera nyanabo harumugwi mu haruundi mugwi witeguye inyuma yakanya gatoye ivyashiro Yohana 19 kindi ikindi ishengero ryumvikana riraza atari kwifarasi ariko bibiliya yavuze iti yari ari kwifarasi gigitare yari kwifarasi gigitare kandi ngabo zijuru zari nyuma yiwe zari ku mafarasi gigitare nivyo mugi huyu mugwi ngahepfo ari bihumbi bibiri babohewe kuruzi ya Frate kandi baboshwe imyaka ibihumbi bibiri kandi iryo shengero ryaboshwe mpemu yera hafi imyaka ibihumbi bibiri hariya mugiye cabamaratiri no mu bihe by'ishengero yaraboshwe si kuruzi ya Frate ariko ku muryango wa zanemera ni vyizegwa kuko uyo mpemu yera adashobora gukorera mu ishengero kubera uburyo abwo gukora bw'idini bwashize weho nabantu ariko agiye kuzobo horwa ariko aragarukwa uko niko bibiliya yavuze kandi bose uko ari babiri bahurira ku rubuga rw'intambara Lusiferi na Mikayeli ubwira kandi ngo mu ntango baboshwe imyaka ibihumbi bibiri hafi imyaka ibihumbi bibiri si imyaka ibihumbi bibiri ikwiye kuko abaroma barabandanije Titisi muri 96 inyuma y'ivuka rya Kristo no kubandanya nk'uko yisha abayuda abaroma ninde yisha abayuda Titus yarinde umujenerale w'umuroma maraso yatembye aca mu marembo hariya kugeza ku yo kandi yarabisha abagore abana n'ibindi byose mbega Ezekiel 9 ntiyavuga ko bokozi byo ja hagati y'igisagara hanyuma ushira ikimenyetso ku bantu baniha no kurira mwe mugera kuko hanyuma bo bose uri gita yaragaragaye mu nyuma yaraboshwe kandi arabafata kugeza bagiye no kwishwa ikintu ca cyose carao abagore bakiri bato abagore abana ninzoya n'ibindi byose bose barishwe neza na neza ngibu bugira kandi birisubiriza kandi aha ni bwa buryo bwo gukora ku idini busubira kuza bazimanganya bakandagira ikintu citwa imana yo barafise uburyo bwo gukora kwa madini yabo n'amadini n'amashengero ari byo ntaho bisabisana na bibiliya bazokwibwira vyihuta ko batanayizerego mugenzi vuga ico ishengero rivuga n'iti imana ivuga n'iti n'iryo jambo mugena ari kumwe ni namajambo barumwe ni gute bobo umwe mu gihe rya jambo ryanditswe hari yari cyitse umwe wewe hanyuma rikakugira wewe ni jambo umwe nivyo neza na neza yasezeranye hanyuma risigura imana ntikeneye umusiguzi bavuga bati rero turi sigura nkuko nta burenganzira mufise gusigura ikindi cyacu cyose imana iri siguru bwa imana yavuze ati habe umuco hanyuma habaye umuco ninde asigura ibyo yavuze ati inkumi zosama inda hanyuma yarayisamye ibyo nibikeneye insiguri yayo yose byamaze gusigurwa imana yavuze yuko ibi bintu byobaye muri kino giye kandi niko biri nta siguro bikeneye biri siguru bwavyo yo mana we ibyo yishuro Yohani 9:1 munsi y'inzamba ya gatanu umwami wabo muri abijyashuro Yohani 9:1 ubu umwami w'uyu mugwe uhambaye wifarasi bihumbi amajana biri bari bafise umwami aganza abaganza kandi muri afye neza yari inyenyeri yaguye kuko wakoro tuvuye mu ijuru ewe Lusiferi yo ukuntu Dr. Smith yitira nije cyane ivyo hari ariko ni byiza murabona nticari giye ciwe murabona ni byiza yari kuzimu umwami wabo yari umwami wa kuzimu ivyo jure Yohana 17:8 nanditse ikintu kinaka ngaha nagira ndabisome gusa murabona ngaje jure Yohana 17:8 ndashaka kuraba ico havuga ngaha kuko sinzi neza ukuntu nza gushikira ikino gikurikira 17:8 giko kubonye cari kandi kitakireho kandi kigira kiduge kivu kuzimu kije kuranduka kandi baba kwisi batandiswa amazina yabo mu gitabo cyo bugingwere kukuremwa kwisi bazotangara babonye ico gikoko yuko cari kandi kitakiryo kandi kizoboneka murabona cari umupapa umwafarapfa ubunda kaduga igikoko cari ko kitakiryo kikiriho ntimuhindure urukurikirane rwacu ni papa cagihe nyene kintu cose gitegerezwa kugenda muri ubwo buryo nyene kandi kizoza he ikuzimu kandi bibiliya yavuze ngaha yuko umuyobozi waba bantu yavi kuzimu kandi ko yari umwami wabo kandi yicaranye ibitsibo bitatu kandi yiyunga n'abaproti hamwe nawe Numvise umupatiri wo muri Luteriyani avuga urya wundi munsi yavuze ati umuvuga butumwa wo muri Luteriyani avuga ati rero abantu bambaza kuki nambari koro bashobora gute kumbwira kuva mu wari uhari ego kandi ibyo ntibyari biteye isoni nashatse kudahwa navuye kuri ya rutari bavuze bati kuko nibotegerejwe kudasa nimba ruteri marteri Luteriya ukwimvise ibyo yogarutse muyiwe avuga ati mwandyarya ntimuri mubo mu rugero rwanje murabona ariko muraza aho bigeze ntatandukaniro hari itandukaniro mbere n'ubwabo baratandukanye imana yavuze iti ntatandukanya Paulo na Barunabu ko ni ukuri kubw'ibikorwa atandukanya imana n'utandukanya si uwuvanga utandu ishengero rishaka uwuvanga neza uno munsi ashobora kubareka bambara impuzu zabo zukogamwo nibutura ngufi n'ikindi kintu cyose no gusohoka no kwitwara nk'uko ariko imana yavuze iti ntandukanya itandukanye nisi ibyo ijuru Yohana tubona ngaho yuko umwami wabo yavi kuzimu kandi nurya nyene yagiye mu mahonero yinjira avayo asohoka nitegereze neza mu barewe igice cya 23 ku nsiguro iyijanye cyane n'ijambo hamwe n'icyo turiko turagera geza gutanga ubu murabi bi mu rutonde rero tora muze gusa tuzingure hanyuma dusome ivyo gusa umwanya mutoya mu gisi simusiguza ariko abarewe 23 ubu mwitegereze ibinga barewe iki 23 kandi ntidushaka guhusha ibi uko vyo bakose ubu rero turashobora kubitahura neza ukuntu umwami yavyanditse ngaho ku bwacu sinshobora gutora abarewe kuva Sivyo zini vyiza barewe 23 hora barira Mose ati barira Abisirayeli uti mu kwezi kwindwi umunsi wako wa mbere w'utsuba bwibere umunsi wo kuruhuka bihebuce ube uwo kubibutsa mu butangaze mu kuvuza inzamba ubu wo gukoranira gukorana kwabera murabona kandi muze mu nshikanire ku ikimaze igi etongogwa n'umuriro mu mwitegereza ubu ni murabe kandi uhora habarira Mose ati umunsi ugira 10 uko kwezi nyene windwi niwo munsi w'impongano murabona impongano yakurikira itegereza impongano yakurikira iryinzijwe iryinzamba murabona nukuntu ari vyiza murabona umunsi w'impongano wakurikira inzamba ubu iminsi 50 y'inzamba kuri twebwe igereranye gihe cy'inzamba yavuga kuri Pentecost yari iminsi 50 rero inyuma y'iba abayuda baransi ibyo ubu inzamba niye kubahamagarira gusubira kuri irya mpongano murabona impongano banse kandi bayanse kugira ngo amaso yabo ashobore kugurukayo yarugawe kandi muri uyu mwanya tu dushashara twuguruwe ni inzamba zaravutse kandi ubu mu kuvuga ku izo nzamba neza imbere y'uko Mesiyaza kuko bategerezwa kuba muri Palestine kandi mu kimana yategerejwe gukomantaza umutima wa Farawo kugira ngo abirukane muri Egiputa kandi yakomantaje Staline Mussolini n'abandi kugira ngo abagarukane mu gihugu cy'isezerano aho babandi 144 bazotegerezwa kuba kandi ubu bwa mbere mu myaka 2500 Isirayeli ni gihugu nibendera yacu igisirikare cyacu nibindi byose kandi kiremewe mwishira hamwe ry'ibihugu byunze ubumwe n'ubwa mbere bibimbendera rya kera kuruta yandi yigeze kuru huhishwa n'umuyaga muri iki giherira huhishwa n'umuyaga ubugira kandi 5 amasonga 5 y'inyenyeri ya Dawidi yavuze ko azotuzi iryo bendera mu minsi ya nyuma igihe kizogarukira turi kwiherezo nagukekeranya kuriho kuri ibyo niho turi murabo ubu ni ngoga ibyashiro Yohana 9 munsi y'inzamba y'indwi umwami wabo apfa ibwina mu kuzimu rero muri barewe suku n'isiguro itunganye nga hamwe n'ijambo kuko murabona ubwo nyene hakurikira yubire ya Pentecost yakurikiwa no munsi w'impongano urutonde urugura ukurikirane rw'igihe cy'iminsi mikuru hagati y'umunsi mukuru wa Pentecost gushika ku munsi w'impongano ijwi ry'inzamba riravuga ku bw'impongano wari umunsi mukuru wa Pentecost ikiringo kirekire cy'igihe murabe hariwe ikiringo kirekire cy'igihe hagati y'umunsi mukuru wa Pentecost gushika ku guhamagara kw'inzamba ijwi ry'inzamba inzamba itegerezwa kuvuga ikiringo kirekire cy'igihe by'ukuri yari iminsi 50 kuva ku munsi mukuru wa Pentecost gushika ku munsi mukuru w'impongano yari iminsi mikuru 50 rero iminsi 50 n'amasabato yindwi neza na neza kandi amasabato indwi ni imyaka indwi y'ishengero ibihindwe by'ishengero murabona murabona barindiriye ikihe cyose mu gihe imishuzo ya Pentecost yasutswe ku ishengero kandi twaraciye mu bihe by'abamaratiri n'ibihe by'abahindura ibintu none ubu turi mu gihe cyo guhamagarwa gusohoka n'ibicitatu mwe mumwe nka tatu mwana na mwe muyera umwe nyene murabona ariko ibihindwe by'ishengero niyo masabatondwe neza na neza masabatondwe kuva akuva ku nzamba ya yubira umunsi mukuru wa yubira ya Pentecost gushika kuzunguruka akumu Uganda hanyuma rero yubire ya Pentecost kandi rero kuva kuri uyu yubire gushika ku mpongano n'amasabati ndwi iminsi 50 hanyuma iyo minsi ye 50 ni impongano yakorwa murabitahura ubu kandi ibi cyabaye ikigereranyo kwishengero igihe yihishura ubwiwe nk'umwana w'Imana yihishurira ishengero mu mubatizo wa mwe muyera muri ibi bihe byose mu gihe cya Pentecost murabona gusa biguma biba byinshi kandi birushiriza gutsindanishirizwa kwarite ukwezwa na Wesley umubatizo wa mwe muyera ubu ngaha ni igihe cyo guhamagarwa gusohoka kugusha kugashashara ka gatandatu igihe kuguruka uguhamwa akwara kubisa abayuda ku buryo bukuboneka kandi ngaha haje guhamwa kwishengero ngero ku buryo bw'idini kuko umugeni yamaze guhamaga kwa masabato yararangiye no kwitegurira uguhamwa kw'abayuda baje hehe ku munsi mukuru w'impongano yo shengero ibyo murabibona ese ibyo ba hamagari umunsi mukuru w'impongano iki kugira ngo batahure impongano nta nkoko nta ndendo n'ibyo bakora mbere umwagazi w'intama w'Imana yishwe kuva ku itanguriro ry'isisirayeli izomenye ibyo murabe ngiki kintu gihambaye murabyo mana we mwe muyera yaraboshwe na madini y'imyaka yose ibihumbi bibiri turabona yaraboshwe ubu muraba amasabato amasabato ndwi ntibashoboye kwigobotora neza bibiri yivuga iti hazo umunsi utazobijoro canke umurango kandi ibyanditswe byose niko yavuze Yesu yavuze bitegerezwa gushitswa ivyo nivyo muvuga muti amina umuhanuzi yavuze ati hazoba umunsi udashobora kwitwa umurango ntube nijoro ariko kwageze kukagoroba hazoba umuco acari giki izuba rimwe ryaka mu buseruko ni rimwe ni ryaka mu burengera igihe cyose izuba riserutse rirarangiza urugendo rwayo kandi rirarenga bisigura ubuzima bwawe kayoya kavutse gafise intege nke mu gitondo nk'isaha biraja ku ishuri isaha zitanu n'igice ava ku ishuri igihe cy'ubushuhe bwo munsi hanyuma ritangurira kurenga imyaka 50 60 70 80 90 riryama hari yamaze rigapfa gusa kugira ngo rigaruke ibukeye no kuvuga riti hariho ubutse mu rupfu guhambwa no kuzuka kandi murabitera mbere ryagendanye n'izuba iterambere kera dufise n'ubushinwa muntu wese arabizi ni hehe mwe muyera yamanukiye mu gihugu cy'ubuseruko ku bantu bo mu buseruko kandi ubutumwa bwiza bwagenda n'izuba yapfuye hehe hariya mu buseruko mu budagi kuva mu budagi buja mu bwongereza yarajabutse ikiyaga gatatu mediterane kugira ngo buje mu budagi kuva mu budagi kuva mediterane mu buseruko yinjira mu budagi yajabutse mediterane kuva mu budagi yajabutse ikiyaga cyo mu bwongereza yinjira mu bwongereza kuva mu kiyaga cyo mu bwongereza yajabutse pasifike yinjira cyangwa atlantike yinjira muri leta zunze ubumwe rero bari ku nkombe y'uburengero yajabutse igihugu yateje imbere yaciye mu nzira yiwe kandi yarabandanije urugendo rw'iterambere ubutumwa bwiza bwafashe inzira imwe nyayo iryo ubu inkozi zibi zose ziri ku nkombe y'uburengeraho ikintu cyose cyarundanye nk'umukuba winjiye ariko umuhanuzi yavuze ati umwana ntazokwama muri iki gihe umwana ntazokwama muri iki gihe kizoba ari igihe cy'ikibunda bararonse umuco ukwiye nk'umunsi w'imvura kugira ngo bashobore kwifatanya n'ishengero kwizera umwami n'ibindi nk'ibyo ariko yavuze ati mu gihe cy'akagoroba ibico bizotse imanga na madina azotse imakandi ubwo butumwa bwizanye n'iryo jambo nyine ryihaye umubiri nk'uko yabisezeranye ruka 13:33 ubwo butumwa bwizanye hamwe n'ikintu kimwe bwabonetse mu gihe cy'akagoroba neza mu gihe ibitutwa bigwa ubwo butumwa bwizanye ne Kristo wo nyine yabaye mu mubiri hariya mu itanguriro ku bantu bo mu buseruko azobubugira kandi mu bantu bo mu burengero mu gihe cy'iherezo mu gihe cyakagoro umuco uzoseruka ibyanditswe byose byarahumetswe kandi nibishobora guhinduka ikiringo kirekire kimizi 50 cyararenganye umunsi mukuru wa Pentecoste wararenganya amasabato indwi gushika ku nzamba ikigereranyo kigeshini cishengero mwibuke mwibuke munsi y'inzamba ya gatandatu mu Yuda muri ko murumviriza munsi y'inzamba ya gatandatu aba Pentecoste banka bibiliya aba kazuyazi saba Pentecoste gusa abasigaye bose ishengero ry'isi ryanze Kristo kandi yashizwe hanze kandi muri iyo nzamba nyene kandi ako gashashara nyene ahubwo igihe kugururwa kugira ngo kerekane Yesu ari hanze y'ishengero agerageza kugaruka mu mwanya umwijwi ry'inzamba kuba Yuda kandi abayuda batawi impongano Imana ishimwe haleluya yo mana we Mwemu yeye yaraboshwe n'iyi migenzo y'amadini hashize imyaka hafi 2000 ariko ategerezwa kubohogwa mu gihe cy'akagoroba n'ubutumwa bw'igihe cy'akagoroba Mwemu yera mwishengera ubugira kandi Kristo bwiwa hishuwe mu mubiri w'umuntu mu gihe cy'akagoroba yaravutse yarabisezeranye Hari impamvu ko zitatu zavyo nkuko navuze abamaratiri gihe cy'abamaratiri kubera ibyo hanyuma impamvu ko yabahindura ibintu hanyuma ubu igihe cy'umuhamagaro wo gusohoka igihe rizoba riherahejwe ku gihe cya Laodikia bijanye n'ibyashyiriwe Yohana 10 ibanga ryo muri Bibiliya yose ryomenyekanye ku mugeni ibyo ni byo
calling out the bride making plain Hebrews 13:8 that he's
umugeni yahamagawe ni jambo Kristo bwiwe ahamagarira umugeni gusohokagaragaza abaheburayo 13:8 yari uwawundi ejo no munsi no mu bihe bidashira akwakora cyo kimwe kwari wawundi nyene unyizera ibikorwa nkora n'abazobikora murabona ruka 22 cyangwa ruka 13 maraki kana abaheburayo 4:12 ibi byanditswe byose byasezeranywe ibi bitegerezwa kuba hagati ya gashashara ka gatandatu na gashashara kindiwe n'inzamba ya gatandatu tuni nzamba y'indwi iminsi mikuru ya Pentecoste irangira mu gihe cy'inzamba y'indwi kuko igikurikira n'ukuza kwa agashashara k'indwi kuko igikurikira n'ibanga ry'ukuza kwa Kristo kandi naho inzamba ivuga kubwa abayuda inzamba yabo ya gatandatu iravuga kandi gihivutse ibimenye imbiye ibamenyesha umwana w'Imana yahishuwe ikiringo kigiye cisa mwibuka inzamba zose zivuga ku gashashara ka gatandatu ka gatandatu gahera heza ibanga ku gashashara ka gatandatu neza imbere yuko akindwi guruka emuraba ngabahe abarewe 2023 tese ukundi canditswe kiri mu rutonde nyuma gikiringo kirekire ca Pentecoste cyo sirayeri yanze cyo giye kandi yahamagaye ishengero ry'abanyamahanga gusoka kuri uyu munsi mukuru wa Pentecoste nibangahe batahura ico umunsi mukuru wa Pentecoste ni camwa ca umushutso w'umwimbo umushutso w'ukuzuka umunsi mukuru wa Pentecoste nimucikwe nibiye bantumwe kandi mwebwe muri kwibande mwumvirize ne Iki cyari gihe cy'umunsi mukuru wa Pentecoste abayuda bagumye bacecetse baramwanze ubu bategerezwa guhamagarirwa kugaruka ku mpongano turanze uw'impongano yari ntibamuzi kandi ijwi ry'inzamba inyuma ya yubire yari Pentecoste irihamagarira abayuda kuja hamwe ntimushobora kubona ukuntu irya nzamba y'uguhamwa kuri Hitler n'abandi yasemereye kandi abayo bategerezwa kuja hamwe kugira ngo bashitse ibyanditswe ubu mwabitahuye aba bitahuye bose bavuge bati amina Yiza ni vyiza cane murabe ngaha muba rewe 2026 burutonde gw'ivyanditswe inyuma y'ikiringo kireke cha Pentecoste kirangirana no guhamagarira umugeni gusohoka umugena ahamagarirwa gusohoka n'umusa savye muwanswe hanyuma ategerezwa kwimenyekanisha kuri Isirayeli umunsi mukuru w'impongano murabe nico kimwe no mubarewe igice cha 16 rero igihe yashiraho urutonde ubwo umunsi mukuru wa Pentecoste cyangwa umunsi mukuru w'impongano ariko muri iki kibanza bahamagawe Yo esinge nebitunganye vyakire bavuga butumwa murabona ntibibacike bakoze ibimana kuri uyu munsi mukuru wa Pentecoste ugaragara mu barewe 2023 canke 2024 numunsi mukuru wi ekigandaro so munsi mukuru wo kwica umunsi mukuru wa wishwe impongano yari yishwe bamba impongano yari yishwe abarewe 16 ni neza na neza ikibanga banganye civyo gusa muri iki kibanza ni hamagarwa ya Isirayeli ngo bagende kubera ibicumuro byabo mbega ukuntu bitunganye uyu munsi sugu asubira kumwica uwo Mose yagerageje mu kubi gukubita ibi ibuye incuro zibiri ntibyakoretse sumunsi mukuru wo kwica ariko ukugandara kugukwa nk'impongano yo mana w'iyinzi izoba inzambo umunsi mukuru wo kwa rero Mesiya wabo yari imenyekanishije mumenye bazomenya Mesiya wabo igihe bazomubona azotsa mu bubasha icyo gihe umwe barondera yazananye inkomezi akumugeni w'umunyamahanga kandi abayuda bagiye kumumenya kandi rero Bibiliya ivuga duhejeje kuvyigisha ko hano haciye nk'amezi atandatu canke arenga Bibiliya ivuga ko igihe bavuga bati wakuye he izo nguma nibangahe bibuka ubwo butumwa duza ibiganza by'ukuri wewe murabona wakuye he izo nguma yavuze ati mu nzu y'abakunzi banje muri bukinga nigisha kugihaho ya Yakobo yategerejwe kurungika abana b'Isirayeli hariya kurondera ibintu n'imfungurwa n'ibindi n'ingene Yosefu yagize nk'utabazi ubutabazi n'ingene ibi bintu byose byagenze na nyuma akimenyekanisha ubwiwe muravyibuka kandi baratinye cyane baca batangura kurira cyo kimwe n'amagorwa ya Yakobo kandi aha tubona abayuda munsi gihamwa ntibazi aho bahagatse ubariko baragaruka kandi igihe babona impongano igaragaye bibiri ivugite igihe yabona bavuga bati botandukanye nzimwe ukwayo kandi bari iminsi mwinshi nk'uko nk'umurango wabutse umwana wawo ukinga umuryango wabutse umwana wawo w'ikinege mbega wakuye izo nguma yavuze ati mu nzu y'abakunzi banje murabona mwibuka umugeni yamaze kuja mu ijuru umugore wa Yosefu ari kukirimba kandi Yosefu yasohoye abantu bose bari hirya no hino yiwe ahanyuma yimenyekanisha kuri beneze murabona umugore wiwe n'abana nabo bari kukirimba igihe ahindukirira kwimenyekanisha ubwiwe akubayuda hari impongano ngirwijwi ry'inzamba yanyu aho niho bavuze bati yo mbega iki niki hari impongano mbega izo nguma zikuye he ngibyo mu nzu y'abakunzi banje muribuka bene se wa Yosefu bavuze yemwe bavuze batubu tugiye kwicwa by'ukuri birakwiye twarakoze ibyo twakoze ikibi nk'ico yavuze atoye Imana yakoze ibi kugira ngo ikize ubuzima muribuka iyo nkuru mwitangurira murabona murabona kubw'ibyo yakoze muri ubu buryo akugira ikize ubuzima bw'abanyamahanga umugeni yavuze ati nazikuye mu nzu y'abakunzi banje ariko ntimushavure murabona ntimutinye ku bwanyu bavuze bati yo mana we ntitwamumenye by'ukuri yari yampongano hanyuma ntitwamumenye we mana kandi yabavuze bati gubo sabiri itandukanije ubwabo kandi baba mu gikandaro cy'iminsi mbega n'ibiki impongano umubabari iki gihe uku kuza kumenyekanisha impongano si impongano isanzwe yishwe nko mu abarewe 10 ariko mu barewe 2:3 n'igihe cy'ikigandaro cy'ibyaha byabo kandi ibyaha byabo byariko bayabanze yo ntimubona ko aho tugeze ntimubona igituma izo nzamba tacho zivuze kuri twebwe zose zavuze munsi ya gashashara ka gatandatu murabona rero igituma mwe muyera atondetse ngo ndabivuge kandi data wo mwijuru arabitsi n'iyi bibilia imbere yanje yuko ari ukuri sinari ndabitsi gushitse jo hari ya yejo gumucumba canje hari yaho yabimpishurira haje kuri jewe maza avugana nanje naragarutse ndavuga nti mugore wanje ubu nabitahuye yahuriye nanje gusa hari ya mazaramba rangibi mukunzi murabona ngibi murabona birajanye mu buryo butunganye nyene yo bantu mutamufise mwinjire ningoga ashobora kuba ariyo mahirwe ya nyuma mushobora kuronka ntimuzige ashobora kuzira ku munsi mukuru w'inzamba bibiri yivuga iti bazokwitandukanya umwumwe basenga bongera barira kuko bazoba bameze nk'umuntu yabuze umwana wiwe w'ikinege Rama chaka kuvuga ikindi kintu mwi tondo ubu ntimushuhi ibi imwe bitangaje kuva ku butumwa bwo mu marayika windi bintuma ya gashashara kindiwe mu vyashiro Yohana 10 hari gashashara kindiwe gushika ku nzamba yindi hagati yivyo bihe bibirewe mana ibitwo bivuga gute kugira ngo dutume aba babibona ni hagati y'inzi ya mbari ya gatandatu ni nzamba ya gatandatu na inzamba ya gatandatu na gashashara ka gatandatu bivugira rimwe kandi hagati y'inzamba ya gatandatu ni nzamba yindi hariho umuhanuza seruka imbere y'abanyamahanga kugira ngo ahamagarira abantu gusubira ku nyigisho za Pentekoti y'inkomoko kandi vyabona bibiri byo mu vyashiro Yohana 11 bigaragarira abayuda kugira ngo bibarongorere kuri Yesu mu gihe ishengero ririko rirajanwa bose abahanuzi amine jambo ry'umwami ntirishobora guhinduka ntirizobidine murabibona mugumusome mu gitabu canyu ngaha murabe namba tari hagati y'inzamba ya gatandatu n'iyindwi ntibyinjira namwo ngaha kureka abayuda bahamagariwe gusohoka hagati y'icyago cya gatandatu n'ikindi ariho dushika kuri rya 1444 muravyibuka ari byo byari hagati y'ibyo muravyibuka hagati ya gatandatu agashashara ka gatandatu naga ashashara ka gatandatu hagati ya gashashara ka gatandatu naga ashashara ikindi hariho uguhamagagwa kwa bya 1444 muravyibuka rero aho ni hinzambi zinjira aho nyene murabona ni hamwe n'amafarazi asekurirwa hariya hanyuma hagati y'ivyo rero hategerezwa kuba ubutumwa ko mu marayika windwe yaravuze ubutumwa kandi acira ku iteka abapentekoti na Yesu yari yirukanywe ntiyifatanije n'umuntu n'umwe yirukanywe yanswe niko bibiri yivuga kuko ni Kristo yagaragajwe hagati yacu Yesu hagati yacu twese yagaragajwe mu kwera kw'ijambo ryiwe arimenyekanisha kandi namba ari byo ibisibi himba no gusaba genzi ibini ni kuhora hagize nivyanditswe kandi muri ico gihe nyene rero iri shengero umugeni rikimara gukoranirizwa hamwe rirajanwa kandi ryo banga ryo mugashashara kindwi cyangwa gashashara kindwi ibanga ryo mukugenda kandi abayuda bahamagarwa nibanga ry'inzamba yindwa aribo bahanuzi babireriya na Mose kandi baragaruka kandi aho ni haba penekoti bazazanirwa cyane biteze ikintu kinaka gishika ishengero ryamaze kugenda kandi byo nivyo abayuda ubu mwumva mu vyumvyo vy'umuntu munaka avuga ati uyu ntiyoba ari Mose ko nivyo rero mwibuka arashobora kubwira ibyo yumviro byanyu nguma yumva ni byiza mureke ndabigaragaze neza ku bwanyu yari Mose kuko ngiki ngaki yumviro cyanyu mvuga nti yuko Mose ntiyari ari ntiyaoba Mose kuko Mose yapfuye mwibaza ko yari Eliya ni Eliya nivyo igihe mwibaza muti ni Enoke muvuga muti Mose yamaze gupfa ariko mwibuke yari gusubira kugaruka akuba muzimo bugira kandi yarabikoze inyuma y'imyaka 108 inyuma y'imyaka 100 yabonetse ku musozi wo gukayangana muvuga muti inyuma yaho umuntu amaze gupfeko mugenzi Lazaro yari yapfuye arazuka ubugira kandi kandi yategerezwa gupfa ubugira kandi murabona nuko kandi n'abanyaka ibibazo azuka babe bazimo ubugira kandi hanyuma bazotegerezwa gusubira gupfa ubugira kandi uko n'ukuri rero mu kuri byo mu byiyumviro byanyu mubikure yari Mose muraba igikorwa cyanyu neza na neza byo Mose na yari abakoze buga ya majuru hanyuma basese umuriro kuri yo murazi ikintu bakoze mu byiyumvire ni herezo bagenzi haleluya wa munsi hambaye uhora uregereje mukoranire hamwe mwese ubwanyu umunsi mukuru wa Mesiya bazo mutera kagere kandi bazosanga yuko Mesiya wabo ari ngaho Bibiliya yavuze yuko ibi bintu bitangaje nk'ibi vyuko byari kuba mu vyashiriye Yohana 11 guhamagara igikorwa cabo kizobigikorwa cha Mose na Eliya bahamagarira Isiraeli akuva mu migenzo y'iki Yuda nk'uko ubutumwa bwa marayika windwi bwahamagaye umugenzi asoke mu migenzo ya Pentecoste mwibuke Mose na Eliya ni kubwo guhamagara Isiraeli bapfe mu mpongano ya kera y'umwagazi w'intama na maraso ni mpene n'ikimazi baje kukimazi kizima ku ijambo kandi ubutumwa bwa marayika windwi munsi ya yanzamba nyene cya kintu nyene neza na neza akagashashara niki guhamagarira abantu umugeni bave muri Pentecoste y'isi ku mpongano y'inkomoko ijambo Kristo ashushanijwe ngaha mu ijambo ryiwe ngaha yagizwe umubiri hagati yacu ubumenyi bwaravyirekanye mu mafoto ishengero rirabizi hose ku isi turabizi neza cyane kuko ntiyigeze atubwira ikintu na kimwe muri nikuhora hagize kitabaye ukuri ntiyavuze hariho hepfo kuruzi nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe niko uno muhanuza zosohora narabye hejuru hanyuma hari saha zitandatu igicu kiri ngaha bagenzi kuri twebwe murabona ingene ivyanditswe bitunganye neza na neza ingene bi ayo ni muraba yo ntazoba madini kanaka azomanuka ngo agende hariya guhamagara abayuda bazoba abagabo babiri Mose na Eliya bose babiri abahanuzi rero murabe guhamagarira abanyamahanga umugeni asohoke yasezeranye muri Malaki 4 gukora ico kintu nyene kandi bibiri yivuga yuko we azosohokwa mu ishengero mu ndugishengero azosohoka mu ishengero uzoba mwijima w'intimba tima hanyuma uhere ni hehe hazobera mwijima rija mu buryo bwo gukora ku idini muri iryo nama mpuza amashengero inama mpuza amashengero y'isi wo waramang waramanganye gosi jambo ryiwe ntibashobora kwemeranya naryo murazi ko ntibashobora mbere no kwemeranya n'imirwi yabo mito bazovyumvikana gute rero bafata ikintu ikimenyetso cy'igikoko igishushanyo cy'igikoko mwibuke Bibiliya yavuze iti hari ikimenyetso cy'igikoko cakorewe mu gikoko kandi leta zunze ubumwe zamye ifisi igiharuro 13 ryatanguye n'ibihugu 13 amakoroni 13 inyenyeri 13 imirongo 13 agaharuro kagira 13 akandi gihe cyose umugore agaragara mu gice cha 13 cy'ivyayishiro Yohana kandi ubwa mbere n'umwagazi ubwitonzi uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumvira uburenganzira bwo gusenga nibindi kandi rero baronse inkomezi hanyuma yavuganye inkomezi zosizo igisato cyari gifisi imbere yiwe n'ikico gisato cyari iki Roma murabona yari ifise iki dodi kimenyetso cha gikogo guhaguruka kurwanya ishengero ry'Imana ry'ukuri munsi yayo madini bazotera ikindo kintu ariko nibatangura kubikora umwagazi w'intama zotwara umugeni ngo yami ruhande gwiwe abo mwijuru bose bazokorana yo bizoba ibirori byiza abera bose mu mfune zera terere kandi hamwe na Yesu bazosangira ibihe bidashira amina ingo mufungure umwami arahamagara ingo mufungure mbega umunsi tubaye mu isaha hunga bantu hunga mukiza ubuzima bwanyu rero raba mukurangiza igikorwa cy'Imana nk'umumarayika w'indwi byabona bibiri mu nzamba y'indwi imbere gato ya cyangwa inzamba ya gatandatu imbere gato y'inzamba y'indwi rero mwibuke kandi narababwiye ko ibi binzobigarukana inzamba ihambaye yavuze yuko azokora ibi hano muri Yesaya yavuze kuri inzamba ihambaye izovuga inzamba ihambaye rero si inzamba umuze mukuru w'inzamba hari babiri muri bo Mose na Eliya kugira ngo bahamagaze inzamba ariko mu nzamba ihambaye ukuza k'umwami gutangaza ko Yosefu agarutse murabona ko aha mahanga yose azokoranira Yerusalemu amina ibyo bisa mubisanga mu gitabo cya Yesaya nari nabi babahaye haraheza kanya kimwe muri ibyo bice twasoma ibyo muri Yesaya 18:13 muri Yesaya 2:12-13 ni havutse iyo nzamba hanyuma amahanga yose azomenya Isirayeli mu gihugu cyayo Imana iri kumwe nayo rero umugeni azobutsa akubana n'umukwe kandi n'umukwe azobana n'umugeni hanyuma inganji ihambaye y'imyaka igihumbi inyuma y'uko isi yose irimbugwa n'inkomezi zigisasu kirimbuzi kandi hazoba hijururisha n'isi nca bizobaye ibihe byose raba neza kuhitegereze rero igikorwa cya Mose na Eliya kizo rero abantu bose barabibona reka nsubire ndabivuge igikorwa cya Mose na Eliya hagati y'inzamba ya gatandatu n'iyindwi abazoba arabahanuzi babiri bazoba bo Isirayeli yambye yize abahanuzi babo none ni kubera iki mpemu yera yambyigiye nafata inzira ija hariya kugira ngo ndabereke ko we yari umwana w'Imana ati ntiharagera uwo muravyibuka haheze hafi imyaka itanu ndi mu nzira ija mu Buhinde ati ntubikore yavuze ni baravuze batasangwa uri ari Mesiya reka tumubone ko ari ikimenyetso cy'umwana twizera abahanuzi mwene data Lewi Petrus n'abandi bandu ngikizo bibiliya bigihe batanga miliyoni za buzo akuba yuta bariko bava muri Irani na hantu hose bagarutse bariko bakoranira hamwe ngo babe igihugu nari yumvire nti iki nico gihe canje nari nsanzwe i Kairo muri Egiputa yavuze ati ntubikore ubu igihe ntikiragera hanyuma nasubiye muhira mana we Mose na Eliya bategerezwa guhamagara yubire ya Pentecost icaba iracabandaye canje yarabandanije gushika ubu murabona rero umunsi mukuru w'inzamba utegerezwa kumenyekana kandi uwo ngaha muri Maraki naho ahuriye n'urya wa hariya na gato itegereze raba ngaha igiko kwa kizo icya Mose na Eliya guhindura no guhamagarira Isirayeli kuva mu migenzo y'abayidumviriza kuva mu migenzo y'abayuda bari basanzwemo ko bazoba ari abahanuzi bazokwizera bazomwizera babahamagarira umunsi mukuru w'inzamba Kristo kubereka bakamenya Kristo bazovuga bati araca zoba ari ngaha abayuda bakoranira ikintu nk'ico rero rigi hazozira zovuga ati ndi hano murabona izi nkovu wazikuye mu nzu y'abakunzi banje rero ico ni kimwe nivyo abo bahanuzi babiri bakoze mwibuke umugeni wo mu banyamahanga ategerezwa kugira umuhanuzi yitwa Eliya wo mu bahamagarira abantu abakura mu migenzo yabo umugeni kumwe kwaba bahanuzi bahamagaye abayuda babakura mu idini ry'abayuda babajana kuri Kristo impongano akanda abanyamahanga bamaze kumenya impongano ariko no guhamagara umugeni gusubira ku mpongano y'inkomokaho aya masabato 50 aya masabato yose indwi bigiye kure bazohamagarwa akugaruka kugiye ciherezo indwi zondwi mwumvirize intumwa y'ishengero yindwi intwa y'inzamba yindwi bose n'abahanuzi rero ivyo nivyo babandi 144 barinjizwa mu guhamagarwa udushashara twari twabanyamahanga twategerezwa kuba twabanyamahanga ukugurirwa kw'abanyamahanga kubona ishengero ry'abanyamahanga ivyo byonyene nivyo tuzi ivyo byonyene nivyo atwumvirize ivyamaze kurengana turindiriye Yesu uvuga utubundindira kanya gato imwene data Abraham nizera ko bagiye kubiba ni ikimenyetso cy'anyuma Abraham kandi turi urubuto cyami kwa Abraham umugeni ikimenyetso cy'anyuma Abraham yigeze kubona imbere y'uko ikimenyetso cyasezeranyo yijika umwana yasezeranyo wazacari igiki imana mu ishusho y'umuntu yashobora guhishura ivyiyumviro vy'abantu umuntu umwe atari nababiri umuntu umwe ntacho bitwaye uko ivyigana no bingana bari bafise umwe kandi yahishuye ivyiyumviro vyari hari iki kandi kintu gikurikira cyabaye Abraham na Sara bahindutse umugabo akiri mutoya n'umugore akiri mutoya turabizi ubu ndazi ko bisa nibi bagumiye gutoye gutagatoye gutarura mwibuke gusa kunyereka yuko ne mudakekeranyaho ntimusoma bibiliya gutyo gutyo musoma hagati y'imirongo kugira ngo mubibone muhishuri gwijujo mwitegereze Sara yari umugore ashaje niko bibiliya ivuga inda yiwe yari yarumye ibyo sivyo ubuzima bwa Abraham bwari bwarapfu ya muri urubuto rwiwe sivyo rero mwibukuru urubuto rwa Abraham rwari rwarapfuye inyuma y'imyaka 40 yavyaye abahungu indwi kuwundi mugore yakoze iki yahinduye imibiri yabo raba bafashe urugendo rw'ibirometero 500 ba manukigira gerari urugendo rurerure cyane ku mugabo w'umutama bavuze bati kandi Sara wewe ahubwo yiyumvira yuko batoshoboye kugira imibonano yavuze ati jewe hari haciye imyaka 20 cyangwa irenga nkumbure batagira imibonano yavuze ati jewe umutama kazi n'umwami wanje na dusubire kunezerwa nk'abakiri bato yavuze ati mbega hari kinanira imana mwitegereze ivyashitse utwo ubwo nyene yahindutse umugore mwiza akiri muto vyerekanaho bishushanye ivyo azokorerwa uruvyaro cami kwa Abraham kugira ngo rwakire umwana yasezeranye yahundutse ukiri muto raba bamanutse gerari none niki cyashitse ibi abimere ku mwami yaramukunze avuga ati ameze neza kandi ni mwiza kandi yari agiye kumwabira sivyo umutama kazashaje nabo bakobwa bandi bose beza bari hari ya nyokuru ni mwiza bere yishusho murabona imana yahinduye umubiri wiwe amaze guyiza soba subiza kuba imiyabagani banga ritegerezwa gwishugwa ubu muri iki gihe n'umwana w'umuntu murabona ubutumwa bwo kukagoroba murabona barahinduwe imiyabaga kandi kimenyetso cy'anyuma babonye cari gi kurya kurobanura impemi imbere yuko ahaza guhindura kakumubiri mbega imbere yuko dushobora no kwakira umwana bigenda guti nzamba y'Imana izovuga bapfirie muri Kristo bazobaza kuzuka umubiri mushasha natwe abazoba bagiriho turi bazima tuzo yahindurwa mu kanya gatoye nkako gukubita urugo haleluya kandi tuzojanwa twese hamwe gusangarira umwami mu kirere ibanga ryaramenyekanye udushashara twaruguruwe inzamba yaravuze ku bwa Isirayeli abahanuzi babiri begereje guhagara niki ishengero ritegerezwa akuva ku rubugo bunyene kugira ngo abagaragare ntishobora gukorana n'ababiri icyarimwe ntiyigeze ibikora murabona yo mwene data araba neza na neza kugira ngo ibahamagare bose ibahamagarire kuva mu madini no mu migenzo ubu turabona ku ishengero ry'igihe cya Pentecoste cyaheze umugeni ategerezwa kuva mu nzira kaduga rero gutyo babakozi babiri babakozi b'Imana babiri mu byahishuriwe Yohana babahanuzi babiri bashobore kugaragara ku rubuga kugira ngo babavugirize inzamba indwi babamenyekanishe Kristo marayika w'indwi ntumwe ivuga iti ehe umwagazi w'Imana w'intama w'Imana ukuri cyaca bari mwisi atarehu umumetodiste wanje umubatiste wanje umupenekoti wanje ariko ijambo umwana w'Imana umwagazi w'Imana ukuri cyaca bari mwisi kuko atayindi mishingiriho murabona dusigaje igihe kingana gito abayuda bari mu gihugu cyabo umugeni yarahamagawe bijanye n'ibyanditswe ibintu byose bimetse neza neza na neza uko yabiseye uriteguye igihe kirashize ibihugu biriko birasambuka Isirayeli irikangwa imenyetso bibiliya yavuziye bitara iminsi y'abanyamahanga iraharuye bari mu gatengo garuka iwanyu mwebwe mwasabagiye umunsi w'ugucunga uguregereje imitima y'abantu yuzuye ubwoba nimwuzure mwe mu Imana matara yanyu ateguye kandi yake rangamiza hejuru gucungurwa kwanyu kuregereje abavugishwa bikinyoma baraba besha bakaba hakanukuri ku Imana ko Yesu Kristo ari Imana yacu nivyo ariko tuzo uzoca mu nzira intumwa zaciyemo kuko umunsi w'ugucungurwa uregereje imitima y'abantu yuzuye ubwoba nimwuzure mpemu w'Imana amatara yanyu ateguye kandi yake ntimubirengamiza hejuru ugucungurwa kwanyu kuregereje umuhanuzi yavuze ati hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba inzira jana kubwiza atangiye kamuzo yibona mu nzira y'amazi ni hahari umucu uyu munsi duhambwe mu izina ry'agaciro rya Yesu abakiri bato n'abatama mwihana ibyaha byanyu mwese mpemu yera atangiye kazokwinjira imico y'akagoroba yaratse n'ukuri kw'Imana na Kristo ari umwe turi ngaha turi kwihereza ibyo bintu nibi ibyo bintu by'urupfu gusa by'umuntu nini kuhora hagize nimuze twunamika imitwe yacu mana nge n'imbabazi Yehova mushobora byose waturagaye ku musozi Sinayi yamaze abantu baravuze induru bati reka Mose avuge Imana reke ahandi ho turahona wavuzwe Yehova uhambaye uti nzoba hagurukiriza uvugishwa nanjye sinzosubira kuvugana nabukundi ariko wasezeranye icyo wakoze kandi waragikoze wadu ahagurukirije umwami Yesu we ni jambo wavuze yuko yari ryo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana kandi jambo yihaye umubiri abana natwe turabona ibintu byavugishijwe kuri twebwe nga biciye mu muhanuzi wiwe Yohana ku kizinga cy'Ipatimo turabibona bishitswa urudome kurundi turabona mpemu yera agaragazwa hagati yacu nga ku isi turabona amadina mushira hanze y'ishengero ijambo ntacho bafise bapfa n'abantu nirya jambo banga rirwanya imigenzo yabo nka kurya nyene gihe wari nga ku isi wari ijambo kandi wagwanya imigenzo yabo kandi bagutaye hanze y'amashengero yabo ahantu hose hanyuma ubu mwami nta migenderanire iriho nta na hamwe kugerageza no kuja muri Afrika y'Epfo aho nzi ko hari ubugingo bunaka akurindiriye bisa n'ahantu hose batazonyakira mwami so kubera jewe mwami ni kubera buno butumwa ariko wavuze ko vyari kuba nkuko kandi wabitumenyesheje kugira ngo ntiduceke intege turazi gihe turimwo mana abano bantu bacibica inga kino gitono muri iki ecumba gishushe kirurumba bumvirije neza ubu barabona ndabizi namba batabibona bibahishurire mwami gituma utoshoboye kunyemerera gufata izo nzamba ndabona ntacho zifise bijanye na twebwe na ya ku nzamba ya gatandatu vyose vyabaye kandi twamaze kubona gashashara kindwi kugurwa kandi twabonye igerekwa nga kindwi zibiri ziheze ukuboneka kumugeni n'ishengero nkuko nabivuze nga neza nkuko wabimenyeretse mwami niko nabivuze turi ngaha igihe gishobora kuba kize kure uko twiyumvira yo data hoba hari umuntu ngakino gitondo yafashe gusa ivyumviro binaka ibintu binaka bivuye kuri teolojia canke ijambo rinaka ry'umunya teolojia ritandukanye n'ijambo ry'Imana kandi ntibazi Kristo w'ukuri mpemu w'ukuri ri ntibari hishuri ntibari hijuriyo ijambo gushika ubukonti ijambo ritegerezwa kuba kino gihe babona gusa umugenzo baba mu muco ubahumisha nkuko basuma nkuko busuma buhanitse bwigeze gukorwa ku isi hari mu bwongereza bwakozwe kubwo muco tariwo kandi ubusuma buhanitse cyane ishengero ryawe ryigeze gukorerwa bwabaye igihe batoye umugwi w'idini hanyuma bahakana umuco nyawo wa Bibiliya ya Kristo yo mana giri imbabazi kiza bazimiye mwami nkundira ndagusabe gusu utwo ngerereze akanya Yesu turafise abakunzi gusa akanya gatoya vuba rwa rutare ruhambaye ruzova ku musozi duhe mwami nambari uwo wese ari ngati no gitonda atagufise batsubunyene mu byitonzi hanyuma bakwakire mugiye twunamitse imicwe yacu namba duwoduzi ikiganza cyawe vugutiye unyibuke mwene data Brana ntidufise arutari n'ahandi hose haruzi Imana iguhezagira uvuge unyibuke Imana iguhezagira uravye agusa hari ibiganza majana mana data hari gituta ahantu hanaka gikure mwami bicaye muri kino cumba nti Satani arashobora kuba yahumishije amaso yabo iminsi myinshi yaheza ariko ndakwinginze ngo ivyo ntibiba ubibaharure ko nkuko wabigize kuri twebwe mu minsi heze ubu mu gihe duhamagariye twese ngo tubibone bibiri yivuga ko habari bahumishijwe ntibabimenye yavuze ndaguha nuye kugura iwanje umuti wa maso mana siga umuti kino gitondo ku maso yabo kugira ngo babone naho byo babitoka umurwi w'abantu baciye bugufi kandi baciye bugufi byatize nibindi ariko naho biruko niko byari bimeze kwitanguriro biduhe mwami kugira ngo bavyakire ubunyene ndabigusavye mwizina ry'umwana wawe Yesu kandi wavuze uti wumva ijambo ryanje sinkekeranya mwami kuvyonzi yaryumvise akizera wantumye su kwizera wize ahubwo yizera mukuri kandi akizera iby'ijambo ryavuze ni wafise ubugingo budashira kandi nazoshigwa mu rukinje ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo Yohana 5:24 bikore mwami kugira ngo babe abawe kuva kuri yisaha sangwa hari ikibazo mu byiyumviro byabo gikureho namba hari umuntu agwaye hagati yacu reka mpemu yera hambaye mwami abo ndazi ko bariho kandi byiyumviro bihishurwe duhagaze ngaha havugirwa ubutumwa barazi ibyerekeye byose ndagusabye ngo ubakize mwami kukemura ibibazo byose aho kubatiririza aha haruguruye kuri abo batarigera babatizwa mu izina rya Yesu Kristo ngo bafate izina ry'umukwe bafise irya madini rya ekereziya nta muntu n'umwe yigeze abatiza muri ayo mazina yadata umwana na mpemu yera cyanke ngo bamije kwamazi kandi ibyo bintu by'imigenzo yo mu mashengero y'ikige n'imigenzo ya antikristo ishusho y'igikoko nta muntu n'umwe yigeze abatizwa izina rya data umwana na mpemu yera gushika hajishige ishengero katolika bibiliya yose na kahise kose mu mwanya bivuga ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Paulo yavuze mu bigarati 8 ati ariho naho yo mu mayika avuye mu ijuru ababariya ubutumwa bunyoranye nubwo twababariya rakavumwa kandi wategetse abo bantu bari barabatijwe kuri Yohana umwe yabatijwe Yesu kwe na Yesu ikuza bagasubira kubatizwa ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo mu byakozwe n'intumwa 19 kandi avuga ati ntimu nareke mu mayika babwire ikindi kintu na kimwe hazoza intumwa mu gihe cyanyuma izirongorera abantu kugaruka kumushuzo kugaruka kukwizera kw'inkomoko biduhe mwami kuko iyo ntumwa ihambaye iri muri twebwe muri kigiye Kristo ahambaye mpemu yera yagizwe muzima yaduhaye gutahura yugurura ijambo kandi arariduhishurira turongore gusubira kukwizera kw'inkomoko kwa Pentecoste nkuko Petero yabivuze ku munsi wa Pentecoste nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ibyaha byanyu kandi byamyaruko bimeze kuri buri muntu gushika ku ishengero ry'abarominika ya mana gira imbabazi ubi kibanza cyo kubatiririzamo kizoba giteguwe imitima yuguruye injira mwami Yesu turi masaha ya nyuma asangwa bishoboka mwami ko bo binjira muri yisaha baba nimizigiye kandi nizera kandi nizera ko bishoboka kandi natwe abarimwe mwami reka dusubire ubuko twabonye kandi twumvise ijwi ry'Imana rivuga biciye mu ijambo ryayo kandi turazi giye turimwe biduhe data turabakuragije mu izina ry'umwana wawe rero mu gihe twunamitsimitswe Yesu arahamagara buhoro buhoro mu rukundo rwinshi arahamagara
See you.